mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo, ibikorwa no kwizera kugaragajwe bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 2022 ukwezi kw'11 umwaka w'igihumbi kimwe 1965 i Shreveport, Louisiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murakoze, ni byiza kuba ngahira ijoro ubugira kandi. Sinzi ukuntu bamenye ko nari ngiye gusengera abagwaye bose baje kugira ngo basengegwe. Murazi nibaza ko namba mukurikira uburongozi bwa mwe mu byose ni byiza. Icyo ni cyo kintu nyamukuru. Ubu ni ubutumwa butigera butsindwa. Rero nari nicaye mu cumbu no munsi munyuma umukozi w'Imana umwe nkunda cyane byo ku mutima batatu muri bo batatu bo mu bagenzi banje b'ukuri bambwiye ko bari baje ngo tujane kuvungura ibya saa sita. Kandi niyumviriye nti yemwe ibyo byari byiza murabizi ku bw'ibyo nafunguye gusa dukayetwa mu gitondo kuko nari nzi neza ko bari bagiye kubiriha. Murabona kandi nadaja kuronka imfunguwa zikugezwa ku mutaga. Rero ngiye saa sita iragere, isandwi iragera, isamunani iragera, nta na umwe yara. Rero hari igipolisi cyariko kirahiga umwicanyi hariya mu kibuga. Rero namanutse kuraba ibiriko biraba, sinashoboye kubona mwene data Jack na gatoya. Rero naje aguse gusanga umuntu wo mu ihoteli yamuhaye inomero atari yo yadodora ku rugi rutarirwo umwanya wose aho ntarindi. Yamara umwe muri iyi minsi nzomureka andihire we mwene data Tracy atankeka nari nacerewe nanezerewe kubona iri joro na mwene data bro. Ibyo bisa naho dutegerezwa gusubira izo nubwira kandi ndashobora kuyibuka nje nciye mu bugaragwa wa munsi nabwiye umukenyezi wanjye nyuma hariya navuze nti ngahaho mwene data Jack yari yicaye inyuma muri Shreveport yiwe ntoya. Mwene data Brown nawe hariya kubyerekeye iremwa ry'inkomoko namba byakozwe mu minsi itandatu canke namba byakozwe mu minsi miliyoni zitandatu byari byiza cyane. Barahaririye cyane ku buryo basohotse maze bafata ibipfunsi cy'amabuye kandi umwe yagiye inyuma y'inkingi n'uwundi nyuma y'iyindi hanyuma batangura gutera amabuye n'ingufu nyinshi wako bashobora. Rero uko batashoboye kubiheza muri ubwo buryo umwe yavuze ati nshobora kwiruka n'ingoga kusumbya. Bamanutse ku ibarabara mwene data Jack umugabo mugufi yayiruka vuba uko ashoboye na mwene data yongwe afise amaguru maremare murabizi se n'ibigeregere ntwenga cyane nk'uko mu buzima bwanje. Rero mwene data Jack yagiye inyuma mu modoka amaze akuramwo ibirato vyo mwene data Charity yari yaduhaye udufuko munini ya w'imicungwe kandi yamaze igice cya imbere y'uko dushika Shreveport. Murazi iyo minsi y'igitangaza ya marego mugenzi yari iminsi y'igitangaza ndazi ko yumvikana nk'ibitebu bitwengeje ariko n'ukore. Ariko hariho ikintu kinaka kuri ivyo mu gihe uri kurasa za ivyo bitangura kugenda buke buke mu bwenge bwawe wiyumvira iby'iyo minsi wifuza ko wosubira kubamwa ivyo n'iby'iminsi yo mu buto bwacu kandi mu gihe dusaza byose bicika ibishushanyo. Ndanezerwa cyane ko byari ibintu bitagira gatozi kandi byera kandi ari ufatanya kwa mwene data mu rukundo. Turazi ko tugiye guhura aho tutazokwigera dusaza kirya gihugu ki hakurya aho tutazokwigera na rimwe dusaza tutazokwigera dupfa. Umwe muri bene data bigikiro mukunda cyane muri mwe twebwe twese yajabutse ngaha hariya muri kirya gihugu kandi giye cyose nje kuri ya rutari nibaza ko nzokwiyumvira mwene data li ejo mwijoro nera guja amaso maze mbona jidi mutoya yicaye hariya kandi umutima wanje warateye cyane niyumvira ukuntu amerewe kandi ndazi igihe data yapfuye ukuntu ariko dutegerezwa gusa gumurayo mashure y'ubumara mbabare gusa ukuntu mu kugira ngo tumenye uko uwundi muntu amerewe. Nibaza ko ndiko ndaraba mugenzi w'umuvugabutumwa ko zicaye ngasi nshobora gusa kwibuka izina ryewe mbega ibyo byari byo guhora usengera abagwaye ngaha igihe cyose haheze imyaka. Hier Horza iryo ni izina ry'ikidagi sinigeze nshobora kurifata mu mutwe neza mwene data Trace nahuriye nawe hanze hariya kandi namumenye haheze nk'imyaka cumi kandi navuze nti ntiwongeye kw'amezi atandatu muri iyo myaka icumi tuba mu isi itegerezwa guhera umunsi umubiri joro mwatebye cyane iri joro riheze ngiye kugerageza kudakora iby'iri joro mugu heraheze inkuru yanje nariko ndayiyumvira iri joro nigisha ishengero ku kigwa kizamuga ukuntu ibisabwa nk'uko mubona mu byanditswe ibisabwa ishengero ritegerezwa kuzoba ririmwo ku byizamugwa n'ibizoshika neza imbere y'uko izamugwa rishika no kuntu rizoshika kandi twese twize izamugwa sibyo turaryizeye. Kandi rero ubwo nyene ikintu kinakacaciye kivuga kiti sengera abagwaye iri joro kandi nari nasangiye ibyo kurya ku mugoroba na mwene data mutoya ngawo muri Mexique nari namanutse maze ndamutora ku ibarabara nibaza ko Kurenga, Irijoro, we n'umukenyezi wiwe hanyuma rero umuntu munaka yaraje ashingira intaya yavuze ati namba ku kibuga canke ku ishengero yavuze ati hariho umugabo hari uwo nibaza ko aheze nk'umwaka yari yaje wa murongo wo kurobanura impemo kandi nariko ndiyumvira Irijoro ivyo kugira umurongo w'amasengesho mu buryo bwa kera nka mwene data Jack na mwene data Yongo Brown yahora atangira amakarata yo gusengera abantu rero nasanze ari umwizigirwa cyane kandi sinigeze ndamufata bagurisha ikarata canke akora ikintu icyo ari cyo cyose aragororotse byo kuri kandi twarabafashe bagerageza kubikora murabizi rero tu mwene data yange yarameze neza kugikogwa igihe cyose kandi umwizigirwa kandi ndibuka yahora ahagarara kandi agafata amakarata amaze akababaza mu murongo narabasengera amaze nk'abandanya abo bantu bari bafitse neza kwizera kutavanze namba bashitsi ruhande yawe marakira kandi nibaza ko hari haba akira 20 kuri umwe kuvyo dufise ubu rero iyo nkuru yaje muri uyu muhinga moyerekeye umugabo nkumbura ari ngaho ubu yuko yari mu murongo wo gusengerwa heze umwaka ahantu hanaka kandi yari afise vyavuzwe mu kurobanura impemu yabwiye ko yari arwaye amasamba mbwika akanda abaganga bamubwiye amaze kukira amasamba mbwika ko atazoshobora na rimwe kuronka umwanya w'umukobwa kandi yamya mushaka nibaza ko yari afise abahungu ariko mwiyerekwa rivuye ku mana yambwiye atari kugiye kuronka umwana w'umukobwa kandi yavuze ko yaronse umukobwa mutoye ngahiri joro sindabizi uwo mugabo ategerezwa yoba yari mwikoraniro canke uwo muntu undiko ndavuga ahantu hanaka sindabizi umuntu munaka yambwiye gusa hanze yo ng'umwana ari nyuma ngaha neza yicaye nta hariya nivyo ni vyiza cane mbega umwanya ryoshe ntiyari kureyo guhonyora abantu bose n'umwana mutoya mwiza vyo kurinda muzana ngaha maze ashinge intaye nkumbure azobikorejo canke umwanya wako tuzogira ibikorwa vyacu rero jo mu gitondo n'ibifungwa vyo mu gitondo vy'abagwiza tunga mbega mwabitangaje ndibaza vyose ivyo ni vyiza kandi ubu ni turonka icigwa gitoya kugikiringwa yakuvuye akumana ni bangahe bavyizera yo mana we hagiye kubijoro rihambaye mufise kwizera nk'uko abantu bavyizeye ico nico gisabwa n'ivyo abizera ubu rero nafashe ikaramu kandi ntangura kwandika igisomwa kinaka n'ibindi kandi hanyuma ico gihe biri yadodoye ku rugi maze avuga ati dawe navuze ntirindira gusa kandi agatoye sinari bwaheze yavuze atari ko mwene data Jack arakurindiriye kubw'ibyo nategerezwa kuza nafashe sinari mfise akanya ko gafatanye impanuro nafashe kimwe mu bikwashu John na Meda cyangwa ubwoko bumwe bw'ibikwashu ngaha yita igikwashu cy'imishatsi ubwo bunaka bw'ikwashu gusa rero sinzi byinshi kuri ibyo bintu murabizi nabonye gusa kiri hariya rero gufata igishifatisho cy'urupapuro ngaha gutandukanye ibyari nari mfise ivyo nanditse by'igitondo kubitandukanye mu kimwe ku kindi kandi uko ngenda nsaza kera nashobora kwibuka neza ivyo byanditswe n'ibindi byoroshye cyane ariko murazi bisa n'ibigoye mbega uraronka ivyo ngorane mwene data Jack ivyo nivyo ego nabwiye mwene data Jack ntaha ntagiye kinini yagishize mvuze nturabizi mwene data Jack navuze nti ngeze aho ntashobora kwibuka navuze nti nangura kuvuga ikintu kinaka maze ntategerezwa kurindira yavuze ati mbega murashiho nturashika kure gusumba ngaho rero navuze nti ye ivyo ntibiraba kure bikwiye yavuze ati oya yavuze ati ndiko ndatelefona umuntu kandi mvuze nti ushaka iki nari nibajije kuri ko uratebura nanje mwene data Jack hanyuma nza kubona ko kwari ukurego mugenzi imana w'ingene wibagira ariko reka ivyo dukora vyose bikogwe neza kuko biri ku gitabo ibande izokumvirizwa ku munsi w'imanza ubu tumeze nk'umuryango munini kandi sinibaza ko muri iri joro tufatanijwe na telefone mu gihugu cyose nk'uko nigishije ubutumwa bwanjira ijoro nibaza nk'umurekwa ari ikoraniro ry'aka karere gusa ku bw'iby'ijoro riheze byo kuri narashimye imyifato yanyu yo guhagarara sinigeze sinagerageje kurengera mwene data Jack ariko na ntarya mbwira ati vuga icyo ushaka kandi ku bw'ibyo gusa naraje kuri yarutari hanyuma nigisha inyigisho ntoya ariko gusa tu na bamwe mwene data bo mu madini nararonse inzozi mu gitondo kimwe sindota kenshi jewe ndi umuntu akunda kurota ariko nararonse ko ndiko ndabona umuntu umusore aboshe kandi yari ko aragerageza gusohoka hanyuma navuze ni umuntu umambwira ati abona abantu bateye ubwoba ntugire ikintu na kimwe ukorana nabo hanyuma mbona uwo musore asohoka uwo munyororo ku bw'ibyo ndamureka wenyine nariyumvire nzoraba gusa icyo azokora rero igihe yasohoka yari umusore mwiza kandi mbona n'abandi bagerageza gusohoka ubu iyo niyo nzozi yonyine hanyuma nagiye muri iyo nzira mbona mwene data Royal Borders umugenzi wanje mwiji California vyasa naho hari ikintu kitameze neza igice c'amaraso yiwe chewe chari chuga ya kandi kini kihambaye nkumbure kanseri changi kini kina kahejuri ya maraso yiwe kandi che umuntu umwe yari kwara gerageza kunsunikira kure yiwe ndugi jijwi hejuru mwene data bodas mwizina ry'umwami Yesu vaho nawe byari bigoye kwavuga yavuze ati mwene data branam byose abikintu kina kakindi kirutiki sinshobora gusa kubitahura mwene data branam sinshobora gusa kubitahura navuze ni yo mwene data bodas ndamukunda hanyuma umuntu munaka yansunitse kandi ndaraba kandi yari umugore ahagaze hari igihe nari umuhungu mutoya narakunda gutwarira ibiribwa imfungurwa ndabikuye mu masoko ibiribwa ndabishira abantu kandi zina ryiwe ni madame Fenton aracyaba Jefferson Ville n'umugenzi wacu w'umugore wanje hanyuma yavuze ati mwene data Branham dukore iki yavuze ati iyi ni nzu yo muri mu buriyo yavuze ati ntimwatahuwe kandi yavuze ati kandi wewe nawe ntiwatahu wababantu bavuze bate aba nabantu beza ariko kandi narabye hariya kandi hari nkagasho kanini ya canki impome nini inzu nini yo mu kuzimu ni nkoni nini zicuma zifite ubwaguke buri hagati ya santimetero 25 kandi abantu batakaje umutwe amaboko yabo n'amaguru yabo baya kunje bikubita mu mutwe gutya hanyuma yari kwarataka avuga ati tabara babantu mwene data Branham yavuze ati dufashe turi mu ngorane ubwiwe ndamuze nize ishengero rya Kristo kandi ishengero rya Kristo gitwe ishengero rya bene data kubyivyo we nari tegereje iruhande hose hanyuma mvuga nti yaba byoshobose hanyuma ndabandanya ndabi iruhande hanyuma umubiri wanje mutoye hanyuma y'ibyo binini y'ibihome binini yavyivyuma hamwe nabo bantu bakengeretse hariya kandi ntiwashobora kubashikira izo mpome z'ivyuma zari hafi na hamwe hanyuma nari tegereje mari bari ko bikubita mu mitwe yabo nkuko bari bataye ubwenge hanyuma nabonye umuco wakira hariya hanyuma nitegereza hejuru hanyuma hari hagaze umwami Yesu akikujwe n'umuco w'umunyu w'amazi ariko aranda abavuga ati bohora abo bantu hanyuma aragenda kandi niyumviriye nti yemwe ni gute nshobora kubabohora simvise inkome zikwiye mu maboko yanjye kugira nsenyure izo mpome nuko navuze nti nyubako zikuzimusenyuka mu izina rya Yesu Kristo rose ibyo byose birasenyuka kandi biramanyagurika hamwe n'ibitandara biramandagara hanyuma impome zirasenyuka maze abantu bariruka bakoma akaruru bati turabohowe hamwe bakoma amaruru n'amajwi arenga maze bose bari babohowe kandi nariko nkoma akaruru nyene ntimwe ne data rewe bodas uri hehe uri hehe imana iri kwira bohora abo bana bayo uri hehe mwene data bodas nariko ndabaza kubyivyo murazi mwene data bodas zaratinye cyane muraza bavuga butumwa abavugishwa benshi muri mwebwe muratinya mufatama bande nibindi kuvyerekeye inkengera y'uburengera zuba harabagabo bicaye neza hano muri iri joro bari hari igihe ivyo bishika igihe twari duhagaze hariya mu rugendo rw'ubuhigi hanyuma umukozi w'imana yari kwarumviriza mu ijoro riheze n'ijishuri umye yaje hariya hanyuma avuga atari dondora yari afise amarori y'amabara hejuru ku musozi yavuze ati mwene data Branham yavuze ati ndi mwene data Hongres yavuze ati narafashije mu gutera kimwe mu bikorane rimwe muri California yavuze ati ndanezerejwe no kumenya mwene data Hongres nuko hariya hari nk'abantu 100 ibi bicaye hariya twari twasohotse kuja guhiga ingurube hanyuma navuze umunsi umwe imbere yo kuduga umusozi nabwiye mwene data Banks dubenshi muri mwebwe muramuze umugenzi ashika navuze nti mwene data wuze fate buye rinini hanyuma uriterere mu kirere maze rikorokera hasi hanyuma mvuga ntuko ni kuhora hagize ikintu kimwe kiri hafi gushika hanyuma yavuze ati mwene data Branham niki navuze nti sinza ariko amasaha atarenga 24 uraraba ikintu kinaka kigira gishikisho ni kimenyetso gihambaye kandi umunsi ukurikira uwo wari umugoroba umwe umunsi ukurikira hari isaha zine z'umurango twari ko twitegurira kugaruka umwe yari afise ingurube yiwe yo mu ishamba kandi twari duhagaze hariya kandi mwene data Makeneri ya murazi n'abandi bose bariko barazikura insato hanyuma mwene data bodazi na jewe na mwene data Robertson umukuri w'ikimuga umukunzi wanje cyane umugenzi wanje w'agaciro yari ahagaze hariya hanyuma nararabye hejuru hanyuma mwene data ahagaze yavuze ati mwene data Branham mbega umumarayika w'umwami arigera akubonekera uri mu ngendo zo guhiga inkizi navuze ni mwene data Hongres ego ni byiza ariko ndaza hano kugira ngo nduhuke yavuze ati ni byiza cyane mwene data Branham sinashatse akukugora yavuze ati ntiwangoye naravuze hariya hino hirya no hino hanyuma nabonye umuganga asuzuma amaso yiwe rero sinamumenye yari yambaye amarori yirabura amwe atabona neza ahantu hanahayizuba nka Arizona kandi nararabye hanyuma mbona umuganga mubwira ati mugenzi maze imyaka mvuri ryo jishi imyaka ibiri kintu nkica ati ubu mara ufise mwijisho ryawe ruzotuma utakaza ijisho ryawe biriko buradya imbone kandi nta buryo bwo kuku ahabwo kubihagarika hanyuma navuze icatumye umbaza ivyo ni kubera ijisho ryawe ayo marori ni kubera ufise ijisho ritameze neza yavuze ati uko no kuri navuze ni muganga wawe ndamukunda muvuga uko we ari yakubwiye haraheze iminsi yuko uri mu gutakaza ijisho kuko ubu mara buriko burarya imbone z'ijisho kandi amaze imyaka arivura kandi ntashobora kuri kubihagarika yavuze ati mwene data Branham uko no kuri naratanguye guhindukira hanyuma ndaraba hanyuma mbora umugore akuze kumusumba yirabura gatoya bakomoka ahantu hanaka ngaha ruguru muri Arkansas kandi rero yadugije ijisho ryiwe giwe hanyuma yerekana umuhungu we kuguru kwiwe aheza aravuga ati mwananje ni wabona mwene data Branham amubwira asengere kuguru kwanje kandi yarafize ibi byimbe hagati y'amaso yiwe n'ibindi naravuze ni mama wawe n'umugore afise imvi kandi yadugije ijipo yiwe amanura stocking ziwe hanyuma arakweka amaguru yiwe no kukubwira ngo ni wambona umbwire ndamusengere nawe aravuga ati yo imbabazi ndaraba Imana hanyuma ndamubona ahagaze harya afise amarori ukubona navuze ntuku ni kuhora hagize Imana yakijije ijisho ryawe kandi yakijije mama wawe nawe nyene hari ico gihe nahindukiye ubu hari umuntu yicaye ngaha yarahagaze nabwiye mwene data Boda canke mwene data Robertson ishira ikiganza canje ku bitugu byawe kuko numukukuruke mu gisoda ndavuze nti mwene data Roy Jamusi ikintu kinakunyaruke cyane ikintu kinaka cegeregeje gushika avuga ati ngushaka uvuga iki mwene data Brana navuze nti ntuvuge Jamusi ikintu kinakunyaruke hanyuma ndahindukira no gutora ipower harya hasi yaho hantu hanyuma nja kure yabo kuko namenye ko cari kuzaho narindi hafi cyane y'umwonga munini y'uburebure inshuro umunani cyangwa cumi gusumbi inyubako ni umwonga umeze nka iki igikarato nk'uko umuriro w'uru kuvuye mu ijuru nk'umuyaga usumi metero nk'eyi gusa hejuru yawo nari mpagaze hanyuma isitura ibuye kuva ku musozi icamwo hanyuma ica amasonga y'ibiti bya mu bisaka imetero ijana kuri umuntu wese ariko ariruka agerageza kuja munsi y'imiduga n'ikintu cyose yasubiye ubugira kandi hanyuma ivuga nk'umutu uragaro isubira kuduga mu bicu bugira kandi hanyuma iramanuka yagize ibyinshuro zitatu hanyuma igihe byari byaheze haje hanyuma bambaza bati ibyo bisigura iki navuze ni sinshaka kubabwira cyari ikimenyetso cyo gucirwa urubanza mu minsi mikeye nyamugiga imikomeye cyane izokubita uburengero kandi ntizohagarara California Los Angeles izotwibira izokoroka izokorokera mu kiyaga hanyuma iminsi ibiri nyuma y'ibyo nyamugiga imayo muri Alaska ikubita Alaska kandi rero igikome igihome cha nyuma nagize California igihe nariko ndavuga sinigeze menya icabaye imbere yuko nja mu ibarabara byaravuze California byavuze ati Capernaum Capernaum gisagara citwe izina ryaba marayika ni Los Angeles warishije hejuru kwinjura ari kuzocokezwe kuzimu kubye bikomeye byakorewe muri wewe iyo bita byakorewe Sodomu baba hakiriho na bugingo nubu rero mu minsi yahera gutonoma gukomeye no guturika rero harasohotse ikinyamakuru c'ubumenyi kivuga ki komvomvo cyategerezwa gukubitiga ikuzimu barabitsi gusa kandi muraba amazi azogaruka gusubira mu kiyaga Sarton Los Angeles igombi kurimburwa ndabibabwiye imbere yuko biba kugira ngo muzobimenye igihe bizoba sinabivugishijwe nanje kandi sindigera mbona ikintu na kimwe mbwira kitashize kandi murashobora kubyandika nibyo ndyari ntabyonzi narasohotse kandi basha babwira ibyo navuze narumvirije subira inyuma hanyuma ncandondera mu byanditswe murazi Yesu yavuze ati muri bo hafa amajanamwe amajamba amwe kubyerekeye pa Capernaum na Sodomu na Gomora byari byina mu kiyaga cyapfuye nta keka cyari icyo gihe hanyuma inyuma y'imyaka ijana Capernaum yaterewe mu kiyaga kandi iri mu kiyaga iyo mana nyene yashize Sodomu mu kiyaga kubera ibyaha bya iyo mana nerechaze Capernaum mu kiyaga kubera ibyaha bya iyo mana nyene niyizoshira Los Angeles mu kiyaga kubera ibyaha byayo igisagara cyahumanye mwene data yo boda zaratinya gupfa esinzi namba ico vuzi vyo changi vicha reka dusenge mwami ngenari vyiza gushingirina abumviriza vyabo turizera mwami mfasha kutizera kwacu kandi turabona turi ko tuja mu nzira jana kwiherezo ryisi ni iki gihe ntavyo tuza ari kwazoba uku kuzamugwa kwa gitswe ibanga ku mugeni umwe muri iyi minsi mwami tuzoba tunezerewe tuzojanwa hamwe nawe kandi turindiriye umunsi dutegurira imitima yacu mwami hari beje turabona baryamye aho turi bitandara vy'inderuzo abagabo n'abagore bafashwe n'umurwanize hano hari abantu bicaye birashoboka ko nuku nutabakora ko bazokwishwa n'ingwara n'uyu mutima birashoboka ko bamwe muri bo bariko bayibwa na kansere kandidat urazo mutima w'umuntu wese urazi nambu kuri canka atari wo kandi turavuga ivyo kubera tuzi ivyo wakoze ubushobozi bwawe buhambaye bwabo hoje benshi turi byabona vyivyo naho bogerageza kutubwira ati ivyo bintu nibibaho ariko birashika mwami turi byabona ndasengira ijoro mwami ko byako uko vyogenda kose ushira kwizera mu mitima y'aba bantu kugira ngo umwe wese muri babo hogwa abo bantu bose bagwaye kandi bababaye bibe ivyoroshe mwami gira gusa ko twebwe nk'uko dutegerezwa kwigisha ijambo reka mwemu yera fata amakosa yanje mwami kandi uyakosore mu mitima y'abantu kandi uhindura ivyo ijoro ryukuraho ashobora kuba mu mitima y'uwizera wese ari hano twashize heri ijoro kubw'iyo ntego mwami rekaho baraba batarakizwe imbere ya byose bitegure mu gihe umuryango w'imbabazi uciguruye tubisabye mu izina rya Yesu amen ubu tugiye guhindukira mu byanditswe bitoya turatangurira kuri ino hari umuntu yasize icandiko ngaha ku ntebe hama avuga ko batanze ishikanwa kuganje rino joro ivyo ntibyari bikenewe ni mukora ivyo sinshobora kuritora ndibuka igihe kimwe akagari Canada twafasha ayo mashikanwa yaratojwe mwene data Jack yagerageje kubwira umugore wanje yicaye hari inyuma yari abana bari bafisiye ivyumba bibiri bishaje twabamwe indani yategerezwa gushira uburengeti mu muryango kugira gumiza umuryango wugaye kugira abana ntibatwara umusonga hanyuma caravuga cabwira mwene data Branham si vyiza gufata uko rero muribuka iyo sanduku bafashe sinibuka ibihumbi vy'amadolari hama avuza ati yo subira inyuma mwene data Jaka cavuga rero tuza kubigira gute hama nca ngura ikibanza kandi ni hariya rero kubyugwimbazwa n'icubahijo twavuganye n'imyaka myinshi umugore we na jewe nkagashimwe kavuye mu ishengera aba hanyuma rero nca ndibaza ibi ntibyumvikana neza nana kimwe nazanye muri no si kandi byukuri nta na kimwe nzogenda cyane naciye ndabiganino canda yipfi ndira hama canda yisubiza mwihemu ko niko zoheza kubera iki bamwe mu bandi bakoze ibimana nimba hari hejo bazoyakoresha murabona rero ndabashimiye cyane bagenzi mani baheza giro ku rero muri Yakobo igitabo cya Yakobo igice cya kabiri dushaka gusoma duta ku murongo binini ubu rero nshaka ba akanya gatoyi ko kwigisha hanyuma rero duce dutangura gusengera abagwaye tunyarutsa uko dushobora hama tuzana abantu benshi muri uyu murongo w'amasengeye kugosha uko dushobora hanyuma reka mwibuke kandi sinshaka kwibagira mushikanjana Jane hamwe na mwene data Do hamwe nabo ndibaza ko bari hariya i Thailand ahantu hamwe siko bari hehe Bangkok hamwe nimi n'ikibuga cy'ubutumwa hari ibintu byinshi wiyumvira ku murango ushaka kuvuga imbere y'abantu hama umaze kuza hano ntusubira kuvyiyumvira uca usimbira kuri ico gisoma hanyuma muri Yakobo hano igice cya kabiri tugira tugu murongo biri na rimwe wigishe cha kabiri cha Yakobo mwemera hama dusome n'igice cyacu murongo wa 22 Aburahamu sogokuruza mbega ntiyatsindishije ibikorwa vyiwe yaratanze ku kimazo umwana wiwe saka ku gicaniro ntubona yuko kwizera go hafatanijwe n'ibikorwa vyiwe kandi kukwizera kwahinguwe rwose n'ibikorwa kandi canditswe kirashika ikivuga ngo Aburahamu yizeye Imana ibimuharura ko nkugororoka kandi yitwa umukunzi w'ima rero ikidwa canjirijo hama mugumane bibiliya zanyubu kubera ndafise ibyanditswe bitari bike byanditse ngaha nimba tudafise umwanya munini ndaza kwifatanya byinshi kuri ibi icigwa canje ni ibikorwa ni ukugaragazwa kukwizera rero mwibuke ibikorwa ni ukugaragazwa kukwizera ibikorwa byerekana kukwizera kwamaze gufata ikibanza murabona rero ndadushizeho ibi kubera tu ndizera ko byodufasha gutahura ubu mwumvirize mwitonze hama turaza kuvyinjiramo nk'icigwa cy'abana cyo kuwa Mungu ngaha Yakobo avuga ku nyigisho ziwe kuva mu itangurire 2:1 gushika 9 icyo umuntu yabonye muri Aburahamu reka dusubire inyuma ndafise ibyanditswe bifise akamenyetso ngaha mu itangurire 2:1 umurongo wa 1 gushika 9 hanyuma y'iby'Imana igeza Aburahamu iramuhamagara iti Aburahamu aritaba ati sabwe iramubwira itenda jana umwana wawe umwana wawe w'ikine gukunda Isakanye nuje mu gihugu kimori umutangire kw'ikimazi cyo koswa mu kumusozi nzokurangira Aburahamu azinduka kare mu gitondo ashyira amatandiko ku ndogoba yiwe ajyana na babiri bo mu mikangara yiwe na Isaka umwana wiwe nukwa asatuza inkwi zo kosa ikimaza ava hasi aja ahantu Imana yamubariye akumusugira gatatu Aburahamu atuma amaso abonaho hantu hakiri kure nuko Aburahamu abwira iyo mikangara ati musigarane iyi ndogoba hano twe n'uyu mwana tugiye hariya gusenga turaheza tugaruke rero yari yagambiriye mu mutima wiwe yuko yica umwana wiwe kuko Imana yamubariye kumwica ariko raba ibyanditswe twe n'uyu mwana tugiye hariya gusenga turaheza tugaruke we hamwe n'umwana Aburahamu yabira zankwi zo kosa ikimazi azikoresha azikorera Isaka umwana wiwe nawe ayitwarira umuriro w'imbugita bompi twari babiri nuko bompi barajana Isaka baza Aburahamu ati mbega da aramwita bati nikiga mwana wanje ati mbega umuriro n'inkwi ko ari ngibi none umwagazi w'intamuhereye he wo gutanga ku ikimazi cyo Aburahamu aramwije aterega mwananje Imana niyiribwironkere umwagazi w'ikimazi cyo kosa nuko bompi barajana Bashika ahantu Imana yabarangiye Aburahamu ahubaka igicaniro akinyanyagiza ko zankwi aboha umwana w'Isaka umwana wiwe amurambika kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi Aburahamu atuma ukuboko yabira yambuga itangwa kerera umwana wiwe maze umumarayika w'Aburahamu hamagara ari mu ijuru ati ewe Aburahamu Aburahamu aritabati sabwe aramubarira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu ntugire icyo umugira kuko menye noneho myuko wubaha Imana kugutanya imyumwana wawe wawe w'ikinege n'igikorwa kingana gute rero tubona ngayo uko Yakobo aharugura ko Aburahamu kugororoka kubw'ibikorwa byiwe ariko ubu muri Pawulo mu Baroma igitabo cy'Abaroma igice cy'umunani igitabo cya kane umurongo wa mbere kugeza munani Esinja kuhasoma hose ariko ndasoma gusa igice none rero icyo twovuga yuko Aburahamu sogokuru wa kumubiri yaronse niki ya Aburahamu atindanishirizwa muribuka twafashe iryo jambo ejo mu ijoro gutsindanishirizwa n'ibikorwa abafisi iyo cyo yihaya ariko imbere y'Imana ntacyafise yamara ukora ingero yiwe ntiharugwa nk'ubuntu ariko iharugwa nk'inyisha ubu ubu icyo Pawulo agaruka ko nga ni kirya Imana yabonye muri Aburahamu ubu nimba bita ndudu fata kuzingura impapuro nyinshi twasubiye inyuma gato mu itangurira ikebagabane cya 15 murongo wa gatandatu 15:6 nizera ko ari ngaho ku wa gatandatu amusohokana hanze aramubwira ati rangamiza urabe mu ijuru harura inyenyeri namba woshobora kuziharura yizera uhoraho uhoraho abimuharura ko nk'ukugororoka rero abo bantu babiri bariko bavuga hejuru yo kwizera Pawulo yaharuye ko Aburahamu kugororoka ariko Yakobo yamuharuye ko Aburahamu kugororoka ku by'umuntu yabonye muri Aburahamu murabona ubu Yakobo yavuze ati yatsindanishirijwe ku by'ibikorwa byiwe Pawulo yavuze ati yatsindanishirijwe ku bw'ukwizera ariko murabona Aburahamu yizeye Imana icyo nico Imana yabonye muri we yaravyizeye ariko rero mu gihe yari yagiye gukora nk'uko umengo byari byamaze gukorega icyo nico umuntu yabonye muri we kandi nuko bimeze natwe kuko ibikorwa byacu byerekana kwizera dufise namba dutinya gukora ibyo twizeye rero ntitubyizeye murabona mutegerezwa kubyizera We've got to believe it. Abraham's word. Ibikorwa bya Aburahamu byerekana kwizera yari afise mu isezerano ry'Imana. Rero Aburahamu mwibuke yara afisi imyaka 90 cyangwa imyaka 100 kandi Sara yara afisi imyaka 90 akandi rero bari barashaje bararenze igihe cyo kuvyara hari haze imyaka myinshi cyane akandi bari barabanye nk'umugabo n'umugore kuva bakiri batoye kandi atabana ariko yamara imana yamubwiye igihe yari afize imyaka 75 na Sara 60 ni iti mugiye kuronka umwana kandi yizeye isezerano ry'Imana yararyizeye rero murabona yatagiye yateguye ikintu cyose cy'uyu mwana murabona icyo niki Imana yabona igihe yizera Imana kandi umuntu yobo nico yokora kugira ngo yerekane ico yizeye kandi nikico kintu kimwe gikorera ijoro nico kimwe natwe yarabihishuriwe murabona yarabihishuriye ku buryo ya vyizera uko kandi yahora nkaho byari byamaze gushika ubu nimuze duhagarikire hariya gatoyi umunota umwe gusa rimwe na rimwe dutahura nabi abantu bagira ibishobisho kandi bagerageza gukora ku bishobisho byo ntibikunda ubumeze nkamwe ne data herereze ngaha turi abantu bakuze kandi byabaye ikini igihe kirekire kandi twarabonye ibi n'ivyiza n'ibikintu cyose no gusengera abagwaye ku isi yose no kubona ukubabara kw'abantu kandi twarabonyeza haleluya zivuye impande zose rero ibi byose biratwigisha rero igihe nk'abana bato twatangura kwigisha ibi mwene data warase ni nkuko watanguye kwoga ikintu cya mbere murabizi byahora biba yuko nasoka kandi na mwene data Jack nasabye mwene data Brown kugendana nanjye mu ibarabara ijoro inyuma y'irindi kugerageza gutuma ngurura ngarura ubwenge naba ndi hariya nk'umwana mutoya njabura amazi mboni yerekwa murabizi kandi yaguma gusa hariya gushika mwene data Brown nibuka ijoro rimwe sinzokwigera ndabyibagira gusa Joe San Jose anaka yaje kunkangura hari haheze imyaka myinshi nsa ntasinzira kandi sinarenze ndiko ndavugana n'uwo mugabo ariko yavuze ko nabimubwiye natanguye kurira mvuze ntinagiye muhira murabona yemwe niko yavuze muntu ushobora kuja muhira hari ikikorane kibandanya hari yamvuze ni yemwe nzoba niteguye kuja muhira mu minota mike murabona naradendi bagura gusa hari hafi kuvuga ibitaroranye murabona nari umwana muto ico gihe nkiyo wiga kwoga razi uja bagura amazi maze ukaja bagura ikidengere kandi nabikoze rero inyuma yo kwiga kwoga ukoga kuba kwiza cyane kandi nibi kurikira cyane murabona uko bimeze wiga ukuntu bikora no gutahura imfuruka yose yo kuyigira inziza birushirije kandi biroroshe gusumba murabona umuhungu muto yatigeze atambuka yogerageza gutambuka muri uyo murongo ngayogwa inshuro zibirinzi kandi yoruha imbere yuko ashikari ariko umuntu wese azi ukuntu batambuka no munsi yo tambuka gushika ku mpera y'uyu murongo atigeze abona yo ko yobikoze yemwe yotegerezwe gutangura guya ivyo ni byari ubu yemwe nico kimwe gihe wigisha ugukira ingwara kuvuye ku mana cyane kugenda icyo ari cyo cyose uko kugenda wegera imbere utangura kwiga namba utiga hari icyo kintu kina kutagenda neza murabona utegerezwa kwiga kandi utegerezwa kwiga ukuntu wemera Imana nico bisigura byukuri turavyemera rimwe na rimwe tuvuga tuti yemwe uyu muntu nafise ukwizera gukwiye uyu muntu ntakora ikintu niki ari impamvu hariya yabyo hari impamvu rimwe na rimwe n'icyagitatuwe woshobora gusuka akabido k'amavuta ku muntu no kuvuza induru gushika usarara ntibyo kwigera binyiganyigiza irya dayimono ya mugenzi utegerezwa kwa turabiri y'ico nico kira robanu rimwe mu gukugusa ati genda utunganye ivyo sohora ivyo ariko bigenda buhoro cyane yuko zivyo murabona kandi rero abasigaye ntibihangana kandi bavuga bate ese nigeze ndabisengera ariko dushaka gukora uburyo ubu igishika urufatiro gukuri n'ugukira ingwara kuvuye ku mana rero ingabire neza nkuko navuze mu ijoro riheze ingabire n'igitangaza ariko ntushobora gushingura aho uzoja hawe ibihe bihe bidashira ku ngabire ntushobora gushingira ku kintu gitoya kandi ingabire ni kintu gitoya kandi satana ashobora kwigana ingabire yariyo yose Imana ifisa ashobora gukora ikintu neza na neza kameze nkayo murabona neza na neza kubyibi tutegerezwa kubyiweza nkuko rimwe na rimwe mvuga kuvyerekeye kuvuza induru narabonye amadayimoni avuza induru kuvuga mu ndimi narabonye amadayimoni avuga mu ndimi atanke karabyigana sibye inkomoko ariko arabyigana murabona agatuma bisa n'ivyo kuri kandi abantu rimwe na rimwe batazi itandikano yabavuga ko ari icukuri igihe atari icukuri kandi bakora cyo kimwe no gukira ingwara yakuvuye mu ijuru babaza bati yemwe niwe ubukori kori cyangwa ikintu kinaka nk'ico sibwo n'ukwizera kw'inkomoko akutavanze mu by'Imana yavuze ko ari ukuri kandi ibyo birashinga imizi kandi igihe byashinze imizi nta kintu na kimwe kigiye kibinyaganyiza bigiye kuguma hariya kandi kubwiza mu gufata izinzira za hafi rero kwizera no guhishurirwa kuvuye ku Mana rero kwizera no guhishurwa aho niho nshaka kuguma hariya umwanya mutoya no guhishurwa yarabiguhishuriye akubuntu bwayo ese ikintu kimwe wakoze ntiwigeze ukora ubwawe kugira ngo ushike ku kwizera warigeze kugira ukwizera kuronka kubwo ubuntu bw'Imana kandi Imana irakuguhishurira kubw'ibyo ukwizera no guhishurirwa kandi ishengero rye ryose ryubatse kuguhishurirwa umukozi w'Imana wumva ati siyambwiye nagiye kinini yagishize yavuze ati neza sinshobora kwemera uguhishurirwa navuze nti rero ntushobora kwemera Bibiliya ntushobora kwemera Kristo kuko we no guhishurwa kw'Imana ni Imana ihishuwe mu mubiri kubw'ibyo ishengero ryose ryubatswe kuguhishurirwa kuvuye ku Mana Yesu yabwiye nibaza ko yari Petero yavuze ati mbega abantu bavuga ngo mwana w'umuntu ndinde yari ko arabwira abigishwa biye kandi bamwe bavuze ngo uri Eliya Mose cyangwa umwe mu bahanuzi na Yeremiya yavuze ati hari kumwe ho mugira ngo ndinde yavuze ati uri Kristo umwana w'Imana zima rero ishengero katolika y'i Roma rivuga riti yari ko abarira Petero kuri uru rutare nzokubaka ku ishengero ryanjye abaporoti bavuze Yakobo yari ko araryigi ryubaka kubwiwe bo rero bashobora kuba bavuga bupfyo ariko kubwanje bompi bari henda byari kuguhishurirwa wa we yari kwa wa mpembe nta n'inyama n'amaraso yaguhishuriye Petero ariko data w'umwijuri niwe yaguhishuriye kandi kuri urwo rutare nzogubaka ku ishengero ryanjye we ni jambo ryose kuri urwo rutare nzogubaka ku ishengero ryanjye kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora byerekana yuko amarembo y'ikuzimu yorirwanije Abeli kubwo kwizera guhishurirwa nta bibiliya yanditse yari ho ico giye kubwiza Abeli kubwo guhishurirwa yahaye Imana ikimaze kiruti cyaye Kayini ibyo Imana yashingiye ntaye yuko yari umugororotse gute kubwo kwizera gute kubwo guhishurirwa kubwo guhishurirwa Abeli yahaye Imana ikimaze kiruta iya kuko yahishuriwe yuko bitari byamwe byo mwitongo yaramaraso nico gituma abantu bamwe bashobora kuvyizera naba mwe bashobora kuvyizera bamwe bagerageza kwiga gira abavyizera mwikoraniro ry'abantu habera umurongo w'amasengesho muzosanga bame kandi bose bari abantu beza niko bavuga hariho bamwe bagerageza kuvyizera ku nguvu bagerageza gukora ubwabo ngo babishikeko bamwe ntibashobora kubikora na gatoye kandi abantu ni kubwo ubuntu gusa barabihabwa gusa rero ngubwo ubudasa murabona nico kibituma ni kubwo guhishurirwa nyakuri kuko kwizera ari guhishurirwa kuva ku Mana bitegerezwa kubanza guhishurwa Yesu yabigaragaje neza igihe yavuga ati nta muntu ashobora kuri jewe data atamukweregereye ubwa mbere cyangwa atabanje kumuhishurira kuri mwotegerejwe kubisoma nuwera Yakobo cyangwa Yohana 6:4 gushitsa 4:6 ntibari batsu wariwe biyumvira yuko yari umuntu asanzwe gusa biyumvira yuko yariwe nk'uko abantu bigira iki gihe umuhanuzi umwe yari umuhanuzi yari umuntu asanzwe ariko hariho ibiruta aho nka kuryanye nijoro riheze nariko mvuga nimworonke igitabo muzobona nkumbure akantu gatoye ku ruzazane hariya kubyo navuze vya bitabo bibiri by'ubugingo n'igitabo kimwe ariko ni kimwe ukuvuga kwanyu kwa umumubi ikintu no kuvuka kwanyu ko muri mwe mu kimwe kibakikana kukini nka kurya nyene nk'umutawumba w'ingano rero ubu muravuga mu mvuga nk'umuntu muzima ariko hari ikice kimwe canje nga nurya muntu urya tegerezwa gupfa ico n'igitabo izina rijamo ariko ico ibihe bidashira icatora nijwi catowe izina ntirishobora gukurwamo kuko ryamyeho ntirishobora kwigera rikurwamo muzobibona mu gitabo kugira ngo babarinde kutsatsanirwa muzobisanga uko kuko ndibaza mwene data fayeri ariko arashiramo indimburo itomoye bayibinyibukije uyu munsi navuze ni byiza ababatiste bizera ko hariho ibitabo bibiri bitandukanye kandi mu buryo bumwe n'ibitabo bibiri bitandukanye kandi mu bundi buryo si ibitabo bibiri bitandukanye ndimwe abantu babiri batandukanye ndi umuntu w'ubugingo ni mwema abantu batatu batandukanye ariko kimwe cyonyine n'icyo kingira umuntu hariho igitabo cy'ubugingo kimwe n'icukuri nk'uko hari urubuto rumwe rw'ingano rwaduze ruciye mu mutumba hanyuma ruca mu murayi kandi ruca mu gushi hishi mugishishwa hanyuma mu rugano kandi mu rugo rugendo rwose muvuga muti rero nurugano ruri hariya nsu urugano n'umutumba ariko byose hamwe n'urugano murabona n'urugano kuko ni byose ku mutumba ariko urugano nurwo mwari ko muvuga ko nurutete akumpera yagwe ibindi bice byari ibitwazi bitegerezwa gutikira kandi n'abantu aho bavuga ko bishoboka ku izina rya rikugwa mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi bina kandi mu bundi buryo ntiwoshobora kubikora rero ngibyo nibyo byose biri hariya muri kwa guhishurirwa guhambaye kwerekanwe mu bihecu dushasharandwe none kubera iki mbega bigenda gutengwa abantu bamwe ntibashobore kubyizera Yesu yavuze ati nta muntu ashobora kuza kuri jewe data atamukwegereye ubwa mbere kandi abo data yampaye bose bazoza kuri jewe nta muntu ashobora gutahura uwo ari we cyangwa inge nari shiti wabihishuriwe no guhishurwa ku Imana kandi rero muzokora bijanye no kwizera mufise muri ibyo murabona hano tubona neza ko Imana ihishuye muri Yesu kandi gusa abatowe ngo bamubone bazomubona mumenye ko mwasomye ibi byanditswe nari nararetse cyubera Yohana 6:4 gushika 4:5 na haretse kuko niyumvira nti nkumbure dushobora kuronka nkumbure umwanya udakwiye wo gusoma kubera irya saha hariya harya ibandanye igenda kandi kubwibyo menye nta muntu ashobora kuza kuri data atamukwegereye ubwa mbere kandi abo data yampaye bose bazoza bazobimenya nta muntu ntashobora kubikora nta wundi uko yoba mwiza gute uwo ari we wese utegerezwa kubihishurirwa rero tubona Yesu uwo ari we ubu hano umugambi wo gutoranya uragaragara neza gusa nk'urundi rubuti ijambo ry'Imana n'urubuto kandi rutegerezwa kuronka umurima wateguwe mbere iyo muvuze urubuto mukarureka neza ku isi ntiruzogira kamara inyoni zitorutora nimwaruterera mu mahwa no mu bitovu bizorunyoho umugani wa Yesu warabivuze ku by'ivyo umurima utegerezwa kuba wategubwa ku by'ivyo Imana mu bantu batangutangaje itegura umutima ubwa mbere yaguteguye imbere y'uko isi baho ngumwakire muri iki gihe yakumenya imbere kubw'uko kumenya kwiwe kwa kera akandi agutegurira ubugingo budashira yarakuzi nico gituma yaguteguye niyo mpamvu wavuye nabi muri birya bintu kandi winjira nabi mu by'ufise ubu n'Imana yakurongorera mu kibanza yaguteguriye canke namba uyu mu rimutategwa imbere y'igihe n'ushobora akumera niyo mpamvu urubuto rwo kwizera igihe uri kuri gisha kwizera ugashobora kubona ibiri mu mitima w'umwami ukabona ibiri ko biraba n'ingabire zose zo muri bibiliya ziriko zirakora abantu bwabo baranezerwa yo haleluya ngabyizeye hanyuma bakajya imbere kandi bagasanga ubwabo bahemutse murabona umurimo utegerezwa kuba wateguwe imbere kandi uramenye igihe ibyo byinjiye mu murima inkukuma yanjye ntoya ijoro ryaheze yarayimenye igihe wumva ijwi ry'inkukuma y'igititi hari itandukaniro rini hagati y'iryo jwi ry'inkukuma inkoko kazi murabona kuko yari inkukuma kuva muri igi ntiya abaye inkukuma neza ubwo yamya na ntaryo ari inkukuma kandi umukristo yamye na ntaryo uko niyo mpamvu gutandukana igihe mutandukanye ni kubera mwafashwe mu mutego murabona n'ababyeyi ba mbere Adamu na Eva mwahindutse abanyabyaha basanzwe ntimwashaka kumuba ari kuba umwarumvise ubutumwa bwiza kandi kwizera kuza kukuma uguhishurirwa kuza naho kumba ariyo akantu gatoye muri mwebwe undi mugabo yicaye neza iruhande yawe avuga ati sinizera ibyo bintu buhumbye sinizera ibyo nta kamaro nk'uko bakoze mu minsi ya Pentecost baratwenze kandi bavuga bati aba bagabo buzuye vino nshasha bari bazi ko cari ikintu gihambaye kubo cashikiye kubera iki yari Imana yihishura ubwayo mu bantu igihe abandi batwenga aba bari mu munezero kwari uguhishurirwa uri umuntu uko no kwizera guhishuwe iyo atabu kwizera rero niboshoboye kuba hari kwari ukwizera gusa imbuto izategerezwa gutangwa mu murima wateguwe ubwa mbere nico gituma abo yamenye mbere bayarabahamagaye abo yahamagaye bose abo yamenye mbere yarabatoranije namba mushaka gusoma abaroma 8:2-8:3 kandi abanyefeso 1:5 murabona abo yatoranije kera yarabahamagaye abo yahamagaye yarabatsindanishirije abo yatsindanishirije yarabashize hejuru nta kintu na kimwe kiri hanze y'urutonde turibaza ko kari ariko raba mu byanditswe bishika neza nk'uko ijambo ry'Imana ryavuze turabona uno munsi ko ubutumwa bwanzwe mbega suko gusa ibyanditswe byavuze ko bokoze by'ukuri ibi bintu byose byashizwe imbere y'igihe n'Imana yo byategerezwa kubatuma munezerwa mu rugendo rwanyu iyo niyo ngorane yacu no munsi hari itandukaniro riri hagati y'abakristo ba kera igihugushirwa nyako kukuri kwa Yesu Kristo abaye Emmanuel yaba mu mutima waba bantu barabantu bakome ariko ubu turafyi turafyi natishwa na madini ndamubwire nta guhijurirwa bafise iyo ha ingo hano mukizera guhijurwa kwabo asanga guhijurwa kwabo kutahuza n'ijambo ry'Imana rero siko koba ukwanje cyangwa ari we wese wundi naho hava uhuguhanga n'ijambo ry'Imana ryerekana kwari kw'ikinyoma urubuto rwose rutegerezwa kugira umurima warwo atangiye kubyivwa be yamenyekera ubwa mbere bose murabona yari azi byari gushika murabe Yesu yavuze kandi kubyerekeye ubuto zimwe zaguye mu gitanda izindi mwivura ivan murabona haramahwa n'ibitovu kandi byose ntizashobora gukura hanyuma izindi mwivu ryizi ivu ryiza ubutaka bwiza bwategerezwa bwamaze gutegurwa uwo muntu wese ngo ameze nk'inkoko ariko aritegereza agerageza gutahura akubise kuri bagakubita kuri biri ariko haheza kanya haza akamo kavuye mu ijuru yarabitahuye ningo giryo n'iryo jambo ry'Imana murabona yabimenye kubera yarafise ikintu kinaka mu mutima we cyagumye kimubwira kimu ihishurira ibyerekeye iryo nimwitegereze umuhanuzi Yesaya yavuze ati inkumi zosamina bega imvuga igoye ni gute umuntu afise ubwenge bukwiye yari gushobora kuvuga ibyo nta nkumi yari bwigere isaminda inkumi zosamina rero ntiyari yigeze ubwoba bwo kuri ntiyagize ubwoba bwo kurivuga yararipfutse gusa icyo bikora yemwe ibyo ntimubiraba n'ukuvuga gusa iby'Imana yavuze ko byoshitse Imana yarabimuhishuriye yarabimweretse igerekwa ararihishura akandi uko kwari ukuri niyamana nyene yari gusa yamubwiye yuko uwo mwana mutoya yari akuva kuri uwo mugabo atashobora kubyara umwana canke kugira umukobwa na nk'abandi n'ibindi ukungene yumvikana n'ibitangaje igihe umuganga yavuze ati ntibishobora kuba ariko igihe Imana ivuze iti bizoshika bivana n'ijambo riguya ho mwibuka umuhanuzi yahagaze hariya hanyuma ijambo ryawe ryarabandanije nta kurya kw'Imana mu itangurire rimwe yavuze iti nihabeho umuco nihabehe nihabeho biriya yarademye mwishusha abantu b'ubwoko bubiri kandi nta kintu ca ribwigere kiba ku isi hanyuma turabona mu itangurire ko ibingaha yaremye umuntu mwishusho yayo bwite nta muntu wo kuri mu butaka yariho inyuma y'irema byari biki yari amajambo yayo yari ko aravuga kandi igihe yavuga yari ati yavuze ati nihabe umuco birashoboka ata muco wahabaye imyaka y'amajana 8 nkumbure nta muco wahabaye ariko yararivuze kandi kubera ko yarivuze ati nihabe iki gazi nihabe umwe roni ni habe hiki izo mbuto zari ziriremera hasi munsi y'amazi uko n'ukuri kandi mugihe mu mwanya mugihe gikwiriye byagaragaye ntirishobora kunanirwa n'ijambo ry'Imana ntirishobora gusa kunanirwa ryaragaragara rero umunsi umwe Imana yavuganye n'umuntu amaso ya muyandi ariko igihe Mose igihe umuriro wariko uratibuka bavuze bati reka Imana Mose navuge ntabari Imana ivuga twoshobora guhona kubwibyo rero yavuze sinzovugana nabo kubugira kandi nzoba ahagurukiriza abahanuzi ubwo nibwo yamye ari uburyo bwayo bwo gukora kw'Imana rero nguyu umuhanuzi ahagaze ngaho bahumekewe ntariko yiyumvira ibyerekeye ubumenyi bwe rero rindira gato hamwe novuga ibi yemwe muraza abantu bo kwiyumviriye ako ngwaye mu mutwe murabona ubwo nibwo bwenge bwiwaho aba ariko yiyumvira satani kumwe kwa Eva na kandi gihe cyose umuganga avuze ivyo ati ntushobora kubaho ntushobora gukira ntushobora gukora iki cyangwa iki igihe cyose wumvira ibyo urwo rubuto ntirushobora kugwa muri iryo pfu hanyuma ngo rugire akamaro ntirushobora ariko igihe ikintu kinaka kiranduye ivyo byose hanyuma rugwe mwivu rimeze neza nta kintu na kimwe gishobora kurwonona rero uko byote bakose bizoshika rero yavuze ati inkumi zosamina mwami muzi ko yari Imana imyaka amajana 8 mbere y'uko ibyo bishike Imana yamenye kuva kera umugore uko yari we n'izina ryiwe ryari ryahurwo rubuto rwoguye murabyizera mu by'ukuri Yara bikoze kandi mu ndisanzwe hapfuye kino kiganza kipangaza gihamba y'Imana yamenye ivyo yabihishuriwe gusa umuhanuzi wayo w'umwizi gihamba avuga ijambo atanu kwiyumvira ico ryari riri yararivuze gusa ntiyagerageje kuryiyumvira nimba ugerageza kwiyumvira byocuriki nimba uyu mugabo uyu mugore cyangwa umugabo yicaye nga cyangwa umuntu munaka gerageza kwiyumvira ati ubu narabaye ikimuga ino myaka umuganga avuga ko atamahigwe yoshobora yajyobo gishoboka ye ntibishoboka gushikaho we ageza kumenya kandi nubu ariko nambi ikintu kinaka gishobora kwigiza ku rugo rwamfu nambi mana ku bw'ubuntu bwayo suvuga butumwa suwondi muntu umunaka ariko imana irashobora gushira mu mutima wawe uguhishurirwa ati nzokira nta kintu kiza kukubaza ngo kugenshikaho nta kintu gishobora kugukumiza ngaho uraza gukira ariko gushika ibyo bishitse uragumaho muganga yavuze yuko uzoguma gushika ivyo bibaye bitegerezwa guhishurwa n'ubuntu bw'Imana bubihishura ubu murabe Imana yamenye ko umugore yari kuza murabe Yesaya nta kibazo cyari gihari Yesaya ntiyavuze ati rindira umunota umwe mwami reka rindira gatoya wambari yiki inkumi zotwara inda yemwe rero ndindira gatoya ntiharagera haba ikintu nk'icyo cyakoretse ntiyigeze agira amakenga yavuze ati inkumi zosama inda nibyo murabe Mariya ubu rero umwami rindira gatoya urazi sinigeze menya umugabo ibi ntibishoboka nta kintu nk'icyo kigeze gishika yoyo oya nta kintu nk'iki kigeze gushika nzoronka gutumana sinzi umugabo n'umwe rero ntibishoboka wa mumarayika we uri henze gusa nabonye nabi urazi ishengero ryanje rivuga rite iyi minsi yararenganye na ntibyigeze bigwa gushikaho Mariya ntiyigeze agira ibibazo yavuze ati bizoshoboka gute nta mugabo nzi yavuze ati mwemugera azogutwikira uko niko bizoba yavuze ati rehe umugura n'umwami nta kibazo urabona Yesaya igihe Imana yakoze ijambo mu cyiyumviro guhishurwa mu mutima wa Yesaya yaguye mu ivu ryiza yari umuhanuzi uwo muhanuzi ntiyaraba ubwenge bw'uwundi muntu uwo ari we wese ntiyitaho ubumenyi bw'umuntu uwo ari we wese ntiyitwaririka umuntu namunaka wari umuhora wateguwe n'Imana kandi Imana yaravuze nawe aravuga ibyo birahagije nimba bibabaza nimba bitababaza nimba byumvikana nk'ubusazi nimba bitumvikana nk'ubusazi ntatandukaniro byagira kuri we yari Imana yari umuntu kandi igihe iryo jambo ryasohotse rero riracyihindura ricari hindura kurubuto ritegerezwa kugwa ahantu hanaka niba Imana yararivuze hategerezwa kuba igitereko ahantu hanaka urwo rubuto rwo kurwamwo nk'uko agusa Yesu yavuze ati byose bishobokera bizera nimwabwira uyu musozi shinguka kandi nimukekeranye mu mutima wanyu murashobora kuronka icyo mwasabye murabona bitegerezwa kuba ahantu hanaka ni byiza nimuraba ubu muturabona aho Yesaya yabivuze inkumi Mariya vuba aha isi yari yarasambuwe yari inkumi ntiyigeze yiruka ikibuga cyari cyarateguwe cyangwa cyaratoranije n'ukumenya ubwa mbere kw'Imana byari byaravuze ati ko yari inkumi muri ako kanya Imana yari izina ryiwe izina ryiwe ryari mu gitabo cy'ubugingo mu ijuru hanyuma byaremejwe abagabo rero kubw'abagabo barabonye ibyaseruwe n'ibyo bikorwa mu gihe byari byarakozwe rero dusubije amaso inyuma turavuga tuti ego cyane byarakozwe kubera ko tubona ibikorwa byakozwe ibikorwa bya Nowa byareretse abantu ingene ukwizera kwiwe kwari ku isezerano ry'Imana rero Imana yahuye na Nowa amaze ivuga iti Nowa hagiye kugwa imvura ngiye kurimbura isi n'amazi rero ntihari bwigere hagwa imvura byari bidashoboka yemwe rero Nowa yari afise yavuze ati tegura ubwato bujanye n'ibipimo nzokubwira kandi kubera yari umubaji yaciye atangura akazi atora igikoresho ciwe co gutegura imbaho hamwe n'ibindi byose yari akeneye mu gutaho mu kubaza imbato kandi aca kubaka mu giti bita umushita hanyuma aca abuhoma n'ishishi nk'uko yari yaravuze mwashobora kwibaza ibyo bintu biyumviriye kuri uwo mugoroba bavuze batuye umugabo n'umusazi byo kuri kuberako avuze ati amazi agiye kugwapfa mu kirere mu gihe atamazi ariho hariya ariko murabona Noa ntiyavyiyumviriye ko ibikorwa vyiwe vyerekana akabantu ukwizera kwiwe ko kwari akumeze nk'ivy'Imana yari yaravuze ko bizoshika nico gituma umukristo nyakuri yitandukanya n'ibintu byose kiretse ijambo ry'Imana uko abantu bo vyiyumvira kose canke ico umuntu wese yovuga yari yitandukanije kubera wewe ntiyavuga ijambo atampamvu yo abikoze ntizoshobora umwanya muremure ibikorwa byose bitarahishurwa azosubira inyuma agenda nkuko maze yiyunge nibi hamwe nibi akandi atangure azokwerekana icari ariko namba rutunganye namba ijambo ry'Imana ryarashinze imitsi muri we rero azokwama nkuko ubwoko bwiwe buri munzokwama ku munyu yitegura ico gihe gihambaye murabona ni gutyo Noa yabikoze Mose ni nkoni mu kuboko kwiwe yaje guhura nihanga rya Farao ubu mwoshobora kwibaza Mose bibiliya ivuga ko yarigishijwe mu bwenge bwose bw'abanyegiputa yari incabwenge yashobora kwigisha ibintu by'ubwenge bwabo byari baramwigishije ubwenge bwose ntiyari akeneye inyigisho zimushira ku murongo uwo mwibaze gatoya umuntu hariya mu bugaragwa nizo nyigisho zose kandi hanyuma Imana iramuku abonekera kandi ivuga iti Mose fata iyo nkoni mu kiganza cawe hanyuma umanuke hariya muri Egiputa hanyuma nkurireyo abantu ukoresheje iyi nkoni iri mu kiganza cawe uneshe abo bantu ukoresheje iyo nkoni ufise mu kiganza cawe rero iyo Mose avuga ati mugenzi rindira kanya gatoya niyumviriye ko nariko ndavugana n'ikiremwa giciye ubwenge uyu ahambaye ndiho uvuga uri ko uri rero ni gute noshobora gufata iyi nkoni ntoya ikengeretse kandi goramye mfise mu kiganza cyanjye hanyuma nkoresha inkanesha igisoza cya miliyoni bitwaje abarwanya amacumu kandi sindi umugwanyi ndi umwungere ni gute nshobora kubikora nta kibazo na kimwe cyari cyari kubera iki kubera iki ubutaka mu mutima wiwe yari umuntu yatoranijwe kuko ingabire z'Imana no guhamagara kwayo ikabyicuza Imana yabwiye Aburahamu ko izobikora kandi hari ubutaka bwateguwe hanyuma Mose afata iyo nkoni mazama ukari yafata iryo hanga rikura mu gihugu igihe yazana inkoni mu kuboko kwiwe rero yabwiye Farao ati barekure bageni Farao yaramubona ibikorwa vya Mose kuko yarafise ukwizera mu byo yaragiye gukora ka canke yariko agerageza gukora yarafise ukwizera mu isezerano ry'Imana yuko yaratanze isezerano yaciye amanuka kugifata nta wundi muntu yabikora kandi nta wundi muntu yari gushobora kubikora yari yarateguwe kubikora Imana imbere yari yabwiye Aburahamu akwivyo ari byo byari kuba hanyuma igihe cyo gushikana isezerano kigeze hari umwana w'umuhungu yavutse umwana mwiza hanyuma ababyeyi Amuramu na Yokebedi ntibari guti batinya amategeko y'umwami murabona hariho ikintu kinaka ubutaka bwari bwaramaze gutegurwa ewe mana ndizera ko ndikuvugana n'ubutaka bwateguwe rindojoro iyabura ubuto bwoshobora kugwa mu kibanza nyacyo hanyuma hakaba ikintu nibitahaba ntibizoshika nico kimwe kubera iki uvuga uti mwene data Branham ubwo bwoko bwo kubi dukurako niyaba ibikora igihe kizoba bikura ku bukristo nabwo murabona nimushobora kwigana ikintu icyo ari cyo cyose ariko namba rugumye by'ukuri ijambo ry'Imana rigumye mu bwoko bw'ivu ryiza rizokwa mu bwoko bwaryo ritegerezwa kubera ko ari urubuto Noa Mose ibikorwa vyiwe byagaragaje ukwizera mu isezerano ry'Imana Farao umuntu yari gushobora kubona ibyari atari ntiyashobora kubona ingene Mose yaragiye kubikora ariko yarazi ko Mose yizeye ibyo yavuga bitari uko ntiyari guhagarara hariya kumukirimba n'inkoni mu kibanza yaciwe ati kubwiye inkoni nzobakura mu minwe yawe umutama afite imyaka 80 atari umunonotsi umutama ibitugu byunamye n'ubwanwa bumanuka nkumbure mu gikenyerero cyo imvi namba yarazi fize hanyuma hariya irya nkoni mu kuboko kwibavuga ati ngiye kuba gukura mu minwe rekura aba bantu bagende ni kuwaraho agize kandi utarikoze Imana izogucira urubanza amen kubera iki ni kubera afise ubwoba murabona kubera iki umwambi umwe gusa icumu rimwe gusa ikindi cyari cyo cyose cyari gushobora kubigaragaza ntabwo bayarafise yarazi neza aho yarahagaze avuga ati Imana izogukubita Farao we go mugenzi kubera ko Imana yari yaramubwiye tuzoza kuri uyu musozi ubugira kandi kandi yarazi ko yaragiye harya haleluya yarazi yo turi ko turaca ku iherezo y'urugendo Imana yarabisezeranye hariho igihugu kiri hari kurya yuruzi ntimugire ubwoba mubishinga ntaye byaka amen nimba biguhishuriwe ntugire ubwoba ntaco bigutwaye nambisi yose ibyo bavuga ntutinye igihe biguhishuriwe ibyo uko no kuri kuvuye ku Mana rero ntuzotinye ari kuko ntushobora kubuko David hamwe ni topito n'umwunge yerekanye mu ngabo zose za Isiraeli kwizera yari afite Imana yabo rero hari Goliyati ku rundi ruhande hanyuma hagaze hari yamaze yerekana ubwibone bwiwe yari munini ya cyane gusoma David intoki ziwe zari zifite uburebure bungana na santimetero 50 zari kandi yari igihangange umuntu munini ikigatanya cy'umufilisite hama David yari mutoya cyakari gatoya cyane ku buryo katari kuja mu no mu gisoda birenze urugero ntibari kumukoresha rero basaza we baraho bahanze mu gisoda hanyuma rero Goliyati yari kwa abirabirako ariko Dawidi rero mwibuke byari byahishuwe kuri Dawidi yiyumviriye ati ngaba basoda b'Imana nzima bahagaze mu gihugu cy'Imana bwite kandi ngiyi ntambwe y'umufilisitiya harya intake bwa y'umufilisitiya harya ihagaze hari yagishima tumwita kanser iri joro tumwita ukudadarara kubera iki yewe Dawidi ntibari ba beranye ntakirwanisho na kimwe yari afite cyo kurwana nawe ibitugu by'uwo mugabo byapima imetero zitatu z'ubwaguke yapima n'imiburiburi imetero zine canke zitanu duga icumu nkurushinge nkumburi imetero zitatu z'uburebure ubugi bwaryo bwapima imetero imwe kandi umuhungu wiwe yarahagaze hariya n'agace gatoye ku rukoba rw'impene canke rw'intama n'itopito zibiri ziruboshe ariko byarahishuwe uguhishurwa kwaramu akubisa mina yavuze ati Imana yankuye mu byara by'idobo yankuye mu byara by'intamwe mbega niyo nkura mu kiganza cy'uyu mufilisitiya w'intakebwa bene data bene wabo bari bafise ubushobozi burushirije bwo gukora icyo Sawuli kuva mu bitugu vyiwe kuduga hejuru yari muremure gusumba ingabo ziwe ariko murabona ntibabihishuriwe amen nibyo barizeye ko byoshobotse gukoreka bizeye ku Imana ishobora kubikora ariko ibyo ntibabihishuriwe ariko byahishuriwe Dawidi rero hari itandukaniro hari ya nambi byo warabihishuriwe by'ukuri ku Imana izogukiza uzovyakira uraza kuronka ntacyo bitwaye n'ingorane zawe n'ibibazo bimeze gute bishobora kuba ibibi kurusha ibya Dawidi na Goliya ariko asangwa byaraguhishuriwe kandi mwitegereze ibyo bimaze guhishurwa Dawidi yashize ubwoba aravuga ati uyu munsi ndakata umutwe wawe Amen. Iyo niyo mana yacu kubw'ubuntu muri icyo gihe gihambaye cyane ahingingo zategerezwa gufatwa niya mana nyene yatanze ubuntu icyo gihe yashyize urwo rubuto rw'ukwizera muri ako gahugu gato ikinyonzo mu mutima wako ya mana nyene muri iki gihe gihambaye yashobora gukura uwo mugore muri iyo ntebe niyi nini uriya mugabo y'umugore ga mwana uwo urubuto rutoya rwo guhishurirwa rero sindagwishinga n'igihe byo mara ubu mitegereze icyo gihangange muri rurya rundi ruhande nica vyizeye cyo kimwe n'iyo kanser cyaratwenze kigira giti mbega si jewe ntibwa murungitse uyu mwana kurwana nanjye avuga ati ndagucumita icy'umuryanje maze ndeka inyoni zifungura umubiri wawe yemwe yari afise iki cyose mburi ikintu ku ruhande rwiwe ariko murabona ibyo ntibyanyiganyije Dawidi namba kuki ibyo byari byabihishuriwe yari afise ukwizera muco yari ko arakora kandi yari azi ko yabikoze kandi yarabikoze ni kubera ko yari yabihishuriwe maze amenya ko aho yarahagaze kandi Imana yavuze gusa ibyo hari yibyina mu mutima wawe iri joro ntutse akuguma umuryamye muri ico gitana ntuza kuguma wicaye muri iyo ntebe ugiye gukira nta kintu na kimwe cogumye uhindura icyumviro kuri ico ariko gushika bishitse buri muvuga butumwa wese wo kwisi yoshobora gusenga simvuze yuko batogu afashije byo gufashije byo guteye intego ariko kugeza aho kugeza kwizeye murabona ubushobozi bwo gukira buri muri wewe ntukizana na kumuvuga butumwa nikizana na kumuvuga butumwa akizana na kuri wewe kubwo guhishurirwa kubwo kwizera sikubwo ubushobozi sikubwo inkomezi ariko kubwa mpemu wanje nikuhara hagize mpemu wanje kubwo ubuntu ibi bihishurwa kuri mwebwe kandi nta kintu na kimwe cyoshobora kubikuraho kubwo kwizera guhishurwa rero Dawidi kugaragaza ibikorwa byiwe ubu bamwe muri bo bavuga bati ndazi kuri mubi mwene wabo niko yavuze waje nga kuraba intambara ubusubirayo ahizo ntama ziri aravuga ati reka mvugane na Sauli mukuru wa ingabo murabona kandi Sauli yavuze ati rero mwana neme y'umwete wawe ari kurabona nta kindi atari umwana kandi we ni ngwani kuva mu byabakabwiwe ntuberanye nawe yavuze ati narindagi intama za data yarafizi ikintu cyo kwishimikiza amen ewe mwene data kandi yamana yacungura ubugingo bwawe mbega ntishobora gukiza umubiri wawe nico kimwe araguhishurira we n'umukiza wawe nkuko yari umucunguzi wawe urabona ariko bategerezwa kubanza guhishuga ibyo nibyo tandukani yaraziziye nubwi nshingira kukwizera kwe yavuze ati rero ibi ntibyari byigere bishika ariko yavuze ati mana nyene yankuye mu byaravyintambwe irankiziyo ntakebwa y'umufilisiti ubizi gute Dawidi ndabyizera kuki narabihishuriwe hanyuma yavuze ati yaranti ibyo yavuga kuko igihe icyo kigatanya cavuga kitingira ndaku gaburira inyoni yavuze ati ngira ndaku kato mutwe hari utandikanira murabona kandi yarabikoze Samson igihe kimwe yafashwe giturumbuka atabizi mu ishamba hanyuma haza abafilisiti y'igihumbi kuri we hanyuma yitegereza hasi kandi hari nyumbu yari yarapfuye hanyuma atora urwasaya rwa kera rwamaganye bikwiye umaganye hanyuma atangura kwirukana abo bafilisitiya abakubita ku mitwe akoresheje urwo rwasaya rwa kera rwumaganye rw'inyumbu kandi aho ngeza kumenya nta n'iryinyo ryakorotse riva kuri rwo kandi birashoboka ko inkofero z'abo bafilisitiya zari zifise intimbatimba hafi y'isantimetero zibiri nigice kuko bararwanisha ubugi muri yo minsi kugira birinde umuntu akubita mu mutwe ariko yatoye urwasaya niyo nyumbu hanyuma akubita igihumbi cy'abafilisiti kandi urwasaya ntirwigeze rupfunika yarabandanije gusa kubita nkuko uko bamye baza rero abasigayige bamuhungira mu bitandara murabona kuko bariko bamuhunga kuki yaravyizeye igihe kimwe nk'ivyo ubu nshaka kubabwira ikintu kimwe bandanya mukora kuri ubwo buryo guma mu gavye kumwe kwa Yosua kumwe kwa Mikaya kwa Maria Magdalene abo bose gihe gusikintu kinaka gihishuwe kuri mwebwe kicakire kigumye ugumye kwa gavye ego yarabihishuriwe yagiye ahura n'ibyo bihimbu cy'abafiziziya rero nibiki mwiyumvira igihe abo bafiziziya bavuze bati rero nimwitegereze bariko baharaza abo bagabo bagufi kore ha kare ha gusa nk'imetero imwe mbere gafisi amapfundo n'imishatsi amanuka mu mugongo ni nk'akana ka mama haraje gafisi ugwasaya gw'inyumbu hanyuma yitegereze twe turi igisirikare gihambaye mbega si ibintu bitwe ngeje ariko niki yari kwa arakora yari kwaragaragariza abo bafilisitiya ibyo yahishuriwe n'Imana yatoye ugo rwasaya hanyuma aranesha kuko icari cyo yashize mu kuboko kwiwe ico nico yashize mu kuboko ibyo nibyo yitse yashobora kubikora kandi mu gukora uko yari kwaragaragariza abafilisitiya ibintu by'Imana yashize mu mutima wiwe ngo akore Yohana umubatizi yaragaragaje kujwizera kwiwe mu bikorwa kwani igihe yavuze ati kandi ubu arahagaze hagati muri mwebwe mwe yumvira gusa ibyo uwera Yohana ndafizi cyane rimwe Yohana rimwe 26 murayo yavuze bavuze bati uvuga uti Mesiya ari kwaraza yemwe yavuze ati wa mugabo we ufise igihe ngorane tumaze imyaka ibihumbi bine tumurindiri yavuze ati ahagaze hagati muri mwebwe haleluya kandi niko bimeze ijoro yere kanyu kwizera muguhishurwa kwiwe kuko yahishuriwe ko yamenye ko yabatije Mesiya yari umugabo w'imyaka 30 yamenye ko yategerezwa kuba hariya hantu hanaka ntigigeze amenye uwariwe kandi hariya yahagaze muri bo yavuze ati hari uhagaze muri mwe bw'ubu uwo mutazi kandi ntibimbereye gupfundura akagozi k'inkweto yiwe ariko azobatiza muri mwe muyera kandi ari neza muri mwe bw'ubu yarabyerekanye ukwizera kwiwe kuko yamenye mu gihe ciwe ko yategerezwa kubona no kubatiza Mesiya w'Imana. Rero murabona abantu bashobora kubona ukungene bamubona uburyo yigisha n'uburyo yakora byerekana ko yari afise uguhishurwa kukuri kuvuye ku Mana. Rero mu kwemeza ko kwari ukuri Mesiya yari aje agenda neza ava mu igugu umusore asanzwe gusa yaje ava hariya yambaye nk'umuntu wese. Yohana yavuze ati nguyu umwagazi w'intama w'Imana kuri cyaca bari mu isi. Umuzi gute yavuze ati niwe yambwiye mu bugaragwa ati ubuzobona mwe mama nukaja kuri we akamugwako niwe abatiza muri mwe muyera. Murabona yamumenye kubera hategerezwa kuba ikimenyetso kijanye n'ico gihe. Muriko murabitahura Yohana yamenye neza ivyerekeye igihe kuko yari umuhanuzi yarabihishuriwe yamenye ko nko muri uwo mwanya yabonye ikimenyetso kandi igihe yabonye kijya kimenyetso yavuze ati ahagaze muri mwebwe yamenye ko yari hari yo ndabona ikimenyetso ku igihe cy'iherezo kiri ngaha ndabona ibintu byasezeranywe by'ubutumwa bw'iki gihe cy'iherezo bishika bitambuka neza na neza nk'uko ibyanditswe byavuze kandi ndazi ku ico gihe cyegereje. Ndabivuga atakudidikanya nibaza ko cyegereje neza kuko mbona ibimenyetso yavuze ko byoshitse neza imbere y'ico gihe biriteguye gushika ubu. Yohana yarerekanye ukwizera kwiwe mu byo Imana yari yaramuhishuriye ibyo ibikorwa n'intahe y'ukwizera. Igihe bakubonye wigenza nk'uwigo wakize rero bazomenya ko ufise ukwizera ko wakize. Mbegi ntayivuga iki ivuga ibi ndagufise ubu kuko narose isezerano ry'Imana ubu rikorera muri jewe ndiko nditegurira kuko nibitegerezwa gushika. Murabona icyo nicyo ina ibikorwa byawe bikoreye yemwe atankeka ngaharaheze igihe kimwe mu rugendo rwanjye ruhekwa muri Afrika nari hariya muri iyi mpeshyi ariko urugendo rw'imbere yaho hariho umwana mutoya yari afise ibirenge bifise umuga kandi ibirenge kimwe kugurukwa kugufiya gusumba ukundi ntiyari bwigere yambara ibirato mu buzima bwiwe yo byari byarononekaye biteye ubwoba kandi nasenge uwo mwana iryo joro bari bitegereje kandi babonye ibyo bintu bikoreka basengeye uwo mwana. Rero bukeye naramanutse naciye iruhande y'imangazini y'ibirato rero nayinjiyemo kandi uwo mugabo yari ahari ariko aragurira uwo mwana ibirato byo kwambara yaravyizeye nk'uyu mugabo nga yizeye ko Imana yo muha umwana atankeka yizeye ko bigiye gushika yaravyiteguriye ndiko nditegura naho atanyishu y'ivyo mubiri yari bwabona ariko ivyo ntivyatuma haba itandukaniro naritoya yaravyizeye nka Aburahamu yitiki icyaricyo cyose kinyuranye nkayo hitabaho ngibyo kubwibyo namba ubwenge bwanyu babubabwirayo ngiki rero ikijana kubacumita namba ubwenge bwawe bukubwira buti uku n'ukuri Imana niyo ikiza ingwara ibyiyumviro byawe byo bishobora gushinga intahe biti uko n'ukuri ariko namba atavyo kuteramwo imbuto mu mutima wawe ukwizera akugira zikorokeremwo kugira ngo ibi bigaragaze ntibizoshiko bingana uko n'umuntu w'inyuma ashobora kubyiyumvira kose yifashishije ibyanditswe akavuga ati byo nibyo ntaho byinyene ntibibigira byo nibangahe batora amabande mwaronse bwa butumwa bwanjye nta gihe kinini yagiheza basizwe bo mu gihe cy'iherezo mwaravyizeye murabona bavuga ngo hazobaho abantu Kristo bantu Kristo bo hatswe guhenda batoranije iyaba byoshobotse ntibo bishobora ariko ntibabishobora ko ntibishoboka baratoranijwe murabona ni vyiza ariko yavuze ati abasizwe murabona Kristo bisiguru wasizwe ariko abari bara abagwanya bara abagwanya bara basizwe ariko barwanya abandi barwanya Kristo mu nyigisho zabo rero bashobora gukora icyo cyo cyose a rero mwibuke nuri mu rutonde rwa bitatu ariko umuntu nta data umwana na mwe mu yero rutonde rwa bitatu ariko umuntu umwe ibigiti imana imwe bitatu ku ukuba data ibikorwa bitatu ukuba data kuba umwana na mwe mu yera kandi we uri umubiri mwe mu no mubiri rero umuntu w'inyuma afisi inzira zitano kuri we kugira ngo ushikire gurusato rwawe rwo kwisi kubona kumviriza gukogwa ko kumotegwa no kumva uwe imbere arimwe mpema afisi ubugingo zita agatima nama nuru kundo nibindi ariko ikiri imbere yavyo ubugingo gifisi ikintu kimwe aho niho wewe uba mpema ashobora kuzaho hanza kagusiga kugira ngo ukore ikintu kinaka kandi ukagikora ariko ivyo ntibisigura yuko wakijijwe vyiyumvire ukayafa yaravugishijwe Yuda yasenza amadayimoni muri namhemu yaramusize iyi mvura igwa kubagororotsi no kubabi ugwamfura ushobora kunezeranwa hamwe ningana ariko igikuru nica kiri imbere aho niho mushobora abanyabwenge murashobora kuvyakira muvuga muti yo ntankeke ibyo bisa neza ndavyizera ibyo naho ntacho bivuze oya mugenzi kandi mpemi irashobora byukuri kubishingira intaye naho bikaguma atari byo kuko namba burya bugingo butavuye mu mana ushobora kugira ibyiganano byose hinyuma ariko ntibishobora kuba ibyukuri urashobora kwigana ugukiza ingwara urashobora gukora utagufise ushobora gukora nkaho wabironza abakristo bashobora gukora nkaho ari abakristo kandi bakigana bakanabikora neza na neza ariko ibyo ntibisigura yuko bakijijwe ibyo nivyo neza na neza murabona mwemu arashobora kuba hariya mwemu ukuri w'inkomoko mwemu yera arashobora kugusiga ibyo naho nyene ntibisigura yuko wakijijwe ni burya bugingo bw'imbere butigera bupfa nibwo bufise ubugingo budashira bwamye ari ubugingo budashira murabona buva ku mana buca ku mana n'ubugingo
it come from god it goes to god it's the soul now
rero mwitegereze yuko bitegerezwa kuba gatanu ukewe ize era rea inyuma impemu Yesu imbere wewe murabona nuko iyo mpagaze ngaha ndabaraba simba nzi n'umwe muri mwebwe mwema arashobora kunsiga ni kunsiga nyene simenye n'umwe muri mwebwe ariko iyo urya wibyina yinji yaho n'Imana aho niho uw'inyuma ashobora kwiyumvira ufasha umuntu uvuga uti emwe urazi ndazi yuko ntategerezwa gusambana ariko urazi rero impemi byina yuko ntotegerejwe gusambana ariko urabona hariye byina haracarimwo kijya kintu hariya murabona kizoshaka kuganza byiza wo kiraba ariko iyo bije bipfa imbere bikoranya ibindi byose nico kintu ikigorana nuwo munara wo kurongora ibyina hiwawe ibyina ubugingo buganze mpemi kiganza umubiri gusiga ivyera nta budasabizana aba bantu basenga hariya bari abo Paulo yita insikazi kuyengeje ingwa n'ibindi bari inyuma nyene mu mpande zose nabizera kandi barafise ubuvugishwa muri bo n'ibindi bintu byose ariko ibyina hibyina ubugingo bukize niyo mpamvu mvuze ko abantu bashobora gusimbagurika no kuvuga mu ndimi abantu bashobora kuduzijwe kurambika ibiganza hejuru y'abagwaye kandi bagakira ingwara n'ibindi kubwo kwizera ibi bintu byose bihambaye harya kugambwe mu yera kandi bakazimira abasinzwe amavuta mumenye Yesu yavuze ati izere gusa kuko byose bishobokera bizeye ukwizera n'ibikorwa n'umugabo n'umugore bakorera hamwe umugabo akorana n'umugore umugore n'umugabo bigaragarira hamwe nk'umugabo avuga ko yarongoye ariko yamara ntashobora kuzana no kwerekana ko afise umugore urakekeranye ivyo uvuga umuntu avuze ati nararongoye umugore wawe ari hehe yo sinzi vyerekeye ivyo murabona vyongora kuvyizera ndavuze ni umugore wawe ari hehe yemwe sinzi sino vyizera ivyo kubw'ibyo murabona iyo ufise icyo uvuze ko ufise ndabyizeye mbega uzonyereka gute ko ufise ukwizera kubw'ibikorwa murabona nararongoye mbega nomenya gute ko warongoye nguyu umugore wanje murabona ngibyo nararongoye nguyu mugabo wanje narakize mbega ubizi gute ibikorwa byanje byerekana ukwizera kwanje murabona murabona ubu ibyo muriko muravuga ukwizera kwanyu n'icyo Imana ibona muri mwebwe ibikorwa byanyu n'ibyo abandi bantu babona muri mwebwe ngiryo itandukaniro riri hagati ya Yakobo na Pawulo asobanura ibyerekeye Aburahamu ntibigeze barwanyana bari bombi icyo kimwe bararongoye gutyo niko ukuru kwizera kutagira ibikorwa uwo ari we wese afise uburenganzira bwo gukekeranya igishinga ntaye cawe ubu mwati yumvise imbere y'uko dutangura umurongo wo gusengera nimba ufise ukwizera kwanyu guta byari ibikorwa ngo biguherekeze ntushobora gutuma ari we wese yizera ko wakize uvuga uti yemwe ndese ndabizi murabona ariko ego by'ukuri mfise ukwizera kose ko mwisi yose nta kufise kuko yaburi ufise ukwizera rero ibikorwa byorongowe n'ukwizera n'umugabo n'umugore kimwe kiragaragaza ikindi rero twiyumvira kuri Aburahamu umwanya mutoya Aburahamu yagaragaje rwose uko gufatanya kwe murabona yashize ikintu cyose hamwe yise ibintu binyuranye n'ukwizera kwiwe nk'uko bitabaho akandi yakora muri iyo ntumbero nye ndashobora kwiyumvira inyuma y'imyaka 200 umuntu munakaje kandi avuga ati si wose w'amahanga Aburahamu yavuze ku izina ryawe ari Aburahamu bisigura se w'amahanga gusa mbega ubu ufise abana bangahe ga Aburahamu murabona ibyo ntibi byamutsitaje na gatoya bibiri yivuga iti ntiyakekeranishijwe no kutizera ku byereke ijambo ry'Imana yabandanije neza yitegura tegura ibirato by'umwana wiwe n'izuruyo ya nibiri yara agiye kuronkwa mwana ntakindi nasare yavuze turazi kigiye gushika ugiye kuronka uwo mwana ariko ndakubwira ingene tugiye kubikora hari ubu ico nico inchoreke yanje ngiye kumuguha kuko muri ico gihe ukurongora benji kwari kwemewe hanyuma zoronka uwo mwana hanyuma nce ntora umwana ubwanje ariko Aburahamu ntiyizera ivyo ya ntiyari kubikora ariko Sara yari yahumekewe gukora ivyo ndee Imana yabwiye Aburahamu ati bandanya maze umwumvirize ariko yavuze iti nubwire atari ibyo nagusezeranye uku siko nabisezeranye rero nimwitegereze siyise ikintu gihushanye hanyuma rero umubiri wiwe warapfuye mbese ninda ya Sara rero yari umutama imyaka 100 Sara afise imyaka 90 rero nimurabe ugupfa kw'inda kwa Sara canke gupfa ku mubiri wiwe ntivyaharuwe nimwumvirize ibi kuko atari kubwi byagezwe Aburahamu yasezeranye canke ibyara ikuru byaro kwiwe kubwa abatora ku isi yose ariko kubwo kugororoka kuva ku kwizera abizere giri byagezwe iyo biba ari bo baragwa ukwizera kuba kwarahindutse ubusa ibyasezeranyo ibitu kuko ibyagezwe biza n'uburake abaha ibyagezwe bitari nta gicumuro kiba kihari mwumvira ibi rero urwanya ivyizigiro agwanya ivyizigiro byose byari byaraheze yo igihe cyose numva nijiriwe gato y'ico nico gihe nzingurura abaroma kane murabona munyonga ziwe yizeye nkuko vyanditswe ngo nkugize sekuruza w'amahanga niyo mana izura bapfuye kandi niyo ibitariho igira ibitariho nk'ibiriho niko Imana yavuze murabona Aburahamu yizera yizigiye ibito kwizigiwe ngo abe sekuruza w'amahanga nkuko byavuzwe ngo urubyaro rwawe niko ruzongana rero nimwumvirize umurongo wa 19 kandi ntiyagabanukirwa kubwo kwizera yitegereza umubiri wiwe wamaze kuba kaheze kuko yari amaze imyaka 100 y'amazi y'amavuka yiwe na Sara yari yaraciye ariko yiyumviriye icyo Imana yamusezeraniye ntiyakekeranishwa no kutizera ariko aremeshwa heshwa Imana n'icyubahiro ku myaka 100 mwitegereza umubiri wewe wari warapfuye umugabo bwiwe ubugabo bwiwe ninda ya Sara yapfuye ntivyaharuwe igihe vyamuhishurirwa ico gitandara ntikirabwa ico gitanda ntikirabwa uramugaye canke icari cyo cyose uri ntigiharurwa ko ako gatebe kibimuga ntigaharurwa ko wa muhungu mutoya we nkumbure uramugaye uko biri kose sinzi ntibiharurwa ko ntunabiharurwa ko ariko umuganga yavuze ko ntazokwigera asohoka ngaho umuganga yavuze ko ntazokwigera aza ibyo ntibinara yemwe nimurabe ndumutama ndiko nja mu bigero ntibiraba na gato kandi turabana b'Aburahamu haleluya si nka kumwisaka yarameze ari ku rubuto cyane bishye muri Kristo kubwo kwizera yarafize urubuto rwa Aburahamu rugaragarira mu gihe cyanyuma ngo rwake nk'inyenyeri abana ba Aburahamu atari ku bw'umubiri wiwe wapfuye habe no kuwuharugwa ko ntihabeho no kwibaza nimba Imana yoshobora kubikora cyangwa itobika. Imana yavuze ko yari kubikora kuki yari yarabihishuriwe mbega uko n'ukuri. Igihe mwabihishuriwe igihe hari ibyo kuri kintu kinaka ntimushobora gutuma kiba mutegerezwa kubihishurirwa hanyuma nta kindi kintu muraba ukungene kitoshoboka nturabe ibyo muganga yavuze nturabe icyo nyoko yavuze icyo so yavuze icyo umuvuga butumwa yavuze icyo umuntu wari we wese yavuze urabe gusa icyo Imana yavuze yitegereza umubiri wiwe umaze kuba kahetse na sare yari yaciye ibyo ntibyarabwe yo Mana ibyo biranyiganyiza umubiri warapfuye cyangwa sare yaraciye inda ntiyarabe nta gituma kizorabwa igihe ukwizera kuronsi kuryiza igihe akabuto kava mu mugabo karonsi rigi mu mugore hanyuma zose zikaba zotsana umwana ikintu kinaka haleluya muganga mukuru yovuga ati ntuzoronka umwana ndashobora kwemeza yuko utubuto twawe twapfuye mu mubiri wawe akana magi yawe ntiyigeze arondoka ariko reka iryo rigi rirondoke reka ko kabuto kikwegere kuri iryo rigi igihe kimwe raba kikiba uwo muhungu mutoya cyangwa uwo mukobwa mutoya arabone kuki ukwizera kwa ronsa ivu ryiza ibikorwa biratangura gukora akaremangingo hejuru y'akaremangingo hanyuma hakazi uwo amen Mana tugirire imbabazi ewe Mana yabatwara abakristo bo gumye nkuko twotegerejwe kuba iyabatwara abagabo n'abagore abashobora gufatira Imana ku ijambo ryayo ntushobora kubikora gushika mu bihishuriwe ntegerezwa kunyaruza muraba ukwizera kwera ku Imana akwari hamwe n'ibikorwa vyera vy'umuhanuzi wayo mwibuke ukwizera kwera ku Imana kwahishuriwe Aburahamu yakuronse hanyuma honye natangura ibikorwa vyiwe vyera kubwo kwizera urubuto rw'isezerano rwari rufise ikibanza co gukura nimugutiye aba yaravuze Aburahamu ati yemwe murazi Sara muri vyose araheze imyaka 25 kuva Imana itanze irya sezerano uyu nimba ikintu kinaka cari kuba murabona ariko ntivyoshoboka Imana yamenye ko bitari kuba.
Well, they'll throw me out of my church if I go and say such a thing as that.
Ni gutya bi nkumi Maria yari kuvuga iti yemwe rero hanze y'ishengero ndi navuga nkavuga kintu nk'icyo rero yari kwiyumvira ibyo binti yaba atari byavu ryateguwe igihe umuhanuzi yavuze ati nkumi zotwarinda ivyo byari bihagije murabona bino bimenyetso bizojana nabizera nimbya ivu ryiza riri hariya rya jambo rihaguye riraguma nta kintu cyo rihagarika ubu tunyarutse mu gihe aturangiza murabona urubuto rwari rufise ikibanza cyo kunyerezamwo Imana yarabinye cyangwa ntigwari kwigera iha Aburahamu isezera ubu mwumvirize neza ubu Imana yamenyaho rya sezerano ryari kuba ntiyigeze ahamagara Aburahamu gushika imyaka 75 ariko yari umukozi wayo yaratoraye kuva mu itango ni nako Sara yari murabe mwibuke nta Bibiliya yari afise yo gusoma ntiyari afise byoroshye nk'uko tuyifise uno munsi gusoma ijambo ryayo no kubona abandi barifashe mwibuke yari afise gusa kubwo kwizera kandi icyo nicyo kintu nyacyo bimwe na Yosefu mu itanguriro nta Bibiliya yarayihari mwibuke Mose yanditse itanguriro kuva y'abarewi no gusubira mu byagezwe nta n'umwe muri abo bantu hariya yarafise Bibiliya yo gusoma kiretse inyuma ya Mose ko n'ukuri ntibari bafise Bibiliya dufise kugira idufashe mu bihe bigoye bari abagabo bakomeye abo bahishuriwe n'Imana kandi bagumye aho nyine nta kintu cyari kibanyeganyiza ubu ni muri yumvira yuko dushobora kuronka kurya kwizera gukomeye nimba mwabihishuriwe igirira ikigongo iyi mvugo cyangwa intahe kuri uyu mwanya imbere gusa yuko ndibuka yuko ngaha haruguru muri Twin City nibaza mwene data bro nabo bari hanze hamwe ntanje kandi nariko ndafata ubugingo bwa Yosefu nari muri Bibiliya hanyuma nasomye Bibiliya hari umuntu hariya nta bikiri kuri we Aburahamu Isaka Yakobo n'abandi bose bari bafise ikintu kinaka kibagira ariko atari Yosefu n'umuntu ki umuntu atunganya karero gatunganye ka Kristo igihe nasomye ibyo nararitse umunsi umwe mu cumba canje c'uburaro butoye hanyuma ninjira mu cumba c'imberaho nari nashize impamvu zanje ndugara mu mwaryango ndavuga nti Mana ndashaka kugushima kuguye umuntu nka Yosefu umuntu yabayeho ku isi imwe n'umuntu w'umubiri nkanje umuntu yoshobora kwizera no gufata ijambo ryawe yaranzwe na be snese ndi yashobora kwibaza akuba uwa mpe kwibuka babuza kuba mpe yashobora gusigura indoto bose baramwanse kubera ico kintu ni yashobora kwihangana ico kintu uko gusa niko yarari murabona nuko gusa bitari byahawe abandi bategerezwa kumukunda ariko hagukora ibyo igihe bamubwiye rimwe na rimwe ibintu bidahurizwa ko yo bavuga bati nguyu karosa araje murabona akandi baramwanse atacho bafise bamuho navuze ntube kubera iki bakoze ibyo ariko rero uwo mugabo ntiyigeze agenda yagumye neza aho murabona yavuze ati urakoze mwamewe mana warakoze kubw'uwo mugabo kandi ko kanya nyene mpe muyera yampijuri yambwiye ati ubiye kuronka umuhungu kandi uzo mwite Yosefu naciye mvyuka ndashimira umwami beki yari yicaye ahinyuma yara ahetse kuvuka ko yari afise nk'umwaka yavutse akahabanje kuba ukubagwa ko umubyeyi birakunda gushika mu muryango w'umugore wanje kubyara harinze kwawe ukubagwa kubera ko ntibuguruka nk'uko umugore ategerejwe kubikora amagufa arakomeye nk'ayo umugabo rero bategerezwa kubabaga kubaga nyina kandi umugabo yarabwiye ati mwene data Branham ntuzigere usubira kuronka uwundi mwana kuri uyu mugore yavuze ati tegereze ciwe cari gitoya nk'igipurizo yavuze ati byiza wondeka kuhugara tuno turingoti navuze ntoya sindiye bishaka ntiwiyumvira gukora ico kintu muganga yavuze ati rero wewe ntashobora kuronka uwundi mwana yavuze ati nuzomuronka toya nzo atopfa yavuze ati bya adutwaye umwana munini yavuze ati wewe gusa yaje gusa kandi rero umwami yarambiye ko ngiye kuronka umuhungu kandi zina ryiwe nzomwita Josefu ese nigeze ntego ugoba nivyo mwese mwabamwe muri mwebwe muravyibuka nari hanze ndabi atangaza ko ngiye kuronka uruhinji zina ryiwe rizoba ari Josefu nibangahe bibuka ivyo hindi hirya no hino mu gihugu cyose hantu hose nabwiye abantu nzoronka uruhinji zina ryiwe rizoba ari Josefu cyo kimwe n'uwo muhungu mutoyi yazutse muri Finland mu bapfuye mwene data Jacques yari harige vyashikana ari nabi babwiye imyaka 2 cyangwa 3 imbere yuko bishika hazoba umuhungu mutoyi ingene bizoba yazoba yambaye hazoba ryam imana yarabivuze ni gute bizoshika sindabiza ariko narabihishurewe yuko byari bigiye kuba narabihishuriwe nari ngiye kuzoro ngiye ari zona hanyuma hariya nahuye n'abamarayika ndwi hanyuma barambiye hanyuma yo ubutumwa nari kwigisha kandi byo byari bimatanishijwe ishashara ndwi byarabaye nibangahe bibuka mvuga ivyo amabandi hamwe n'ibindi byarafashwe ivyo hanyuma ivyo byarabaye ibimenyesha makuru n'ibindi byarafashe amasanamu yabo urya muco hariya mu kirere ntibashobora kuwutahura na gato harya niho byari ndibuka mpamagara mwene data Jacques hanyuma ndamubaza ati Kristo ahagaze ngahama mwene data Jacques aravuga ati ivyo nivyo burya bwiwe bu ivyo ni mu buryo bwiwe buhebuje murabona ndakunda mwene data Jacques namwe mubanyateoro mwese munzi ariko sina ashobora kubifata neza nari mpagaze harya ndavuga nti mwene mwamu musore ngahameze gute navuze ntafise umushatsi nkubwoye hanyuma aravuga yambaye umushatsi w'umukorano baraba mu gitabo imbere yuko biba naravuze bica biraba hama muca murahindukiza iyo foto muri uru ruhande nimba umaze kubibona ikinyamakuru Roko Magazine Nature Life Magazine uhindukije mu Qur'ani ni hari neza na neza umutwe wa Kristo wisunze hofu manura bangariho hari mpagaze nari birya mu kinyamakuru nibangahe maze nibyo muramaze kuyibona mwese harya araraba inyuma maze yemeza neza ko ishurwa rido kubera ko umushatsi w'umukorano akubera ko abacamanza bakere bonge babongereza abacamanza b'abayuda bahora bambara imishatsi n'ubu baracabikora mu bwongereza ebirya n'ubutware bukuru yambara imishatsi hama ivyo vyerekana ko we ahagaze hajya yambaye imishatsi y'amababa y'abamarayika we niwe arufa na omega niwe mucamanza mukuru kandi nta wundi atari we niwe mukuru mukurabwa kwa arufa na omega kandi harya yari umugabo akiri mutoya oya canke imyaka 30 yambaye imishatsi yera yerekana ko ariwe mutware namba se yashizimye imanza zose mu biganza by'umuhungu haleluya uguhishurwa ntikwigera kwihenda kuvuga uko kwari kose uko byoba byavumvikana ko bica neza na neza kandi ndibuka imyaka niraheze umugore wanjye twaramenye ko tugiye kuronka umwana abantu bose bavuga yo ari Joseph agiye kuza naravuze nti ndibaza ko ariwe sinza ariko ngiye kuronka Joseph igihe yavuka yari Sara hanyuma umugabo umwe yarampamagaye acarantwe ngavuga ati mbwirura ati rero washatse kuvuga Josephine uwo mugabo yaciye apfa uwo mugabo yarapfuye navuze ntimushinga ntaye navuze imana yambiye yuko ngiye kuronka uwo mwana w'umuhungu kandi nzomwita Joseph hari abantu batatu bavuye mu idini kana kandi baje mu ishengero ryacu kandi banumvise mvuga ibyigihe Sara yavutse bavuze bati n'umuhungu n'umuhanuzi w'ikinyoma navuze rindira kanya gatoyi bapfaso sinize mvuga ryari n'imana ntiyavuze ryari yambiye ko ngiye kuronka yari igiye ku yubwira baha Aburahamu bari bagiye kuronka Isaka ariko Ishimayeli yavutse hagati y'uwo mwana ariko ibyo ntibyabahinduye navuze ntimana yavuze ko nzoronka umuhungu kandi iza n'ibyiwe ari Joseph umuge yavuka umuganga yavuze ati revera ngiye kugara turya turi ngoti navuze yavuze ati ntushobora kubikora navuze yavuze ati utegerezwa ku rongo rubugira kandi uronka uwo muhungu navuze nti ngiye kumuronka biciye kuri we imana niko yavuze nshobora kubisoma muri bibiliya ariko byanditswe mu mutima wanje kubwo guhishurirwa kubwo kwizera imana yarabivuze sina ashatse gukekeranya kwisezerano ry'imana yabi ciye mu kutizera bamwe muri bo bavuga bati washatse gusigura Josephine navuze nti Joseph muganga yavuze ntashobora kuronka uwundi mwana navuze ntazoronka uwundi mwana haciye imyaka ine amaherezo yaragiye kuba umuvyeyi ubugira kandi hanyuma umugore ubuhanuzi bw'ikinyoma bwarungitswe mu gihugu cyose yanditse amajambo avuga ati ubu medagiye gupfa muri iki gihe kuko ari we jewe narungitse kurongora bil akandi ubwa bavuga bati ntashaka kunyumviriza kubera ndi umugore kandi imana igiye kubi muriha mu kwica umugore wiwe navuze nti imana yarungitse Yesu Kristo kundongora murabona kandi navuze nti ndongorwa na mpemu umukunzi wanje meta twari dufise umuganga yakize ingwara hariya mubikorane mwese muraza umupfaso ni Morgan umwe mu bafoforoma bo muri mayose arembye cyane kurusha abandi rero yanditse mu gitabo boko yapfuye haciye imyaka 20 kubera kansere asarikoma hariya Louisville aho nyene mu vyibutso vy'ibirato vy'ibitaro vy'ikibatiste wewe afasha abagwaye muri Jefferson Ville mu bitaro ubu ari irya myaka yose kuko imana yavuze ko azobikora kandi rero meta aramukunda kandi yavuze ko nshaka kujana Mary Jimbiri siniyumvira nkuko kugiye mu bitaro navuze nti ntugire ndukunda Morgan ariko morjisi imana yacu marjimogi ni mushiki wacu naciye ngenda kuri Green Zimmer yarongoye cyane atanteka yarangoye cyane atanteka ndamukunda nagiye kuri Green Zimmer kandi yavuze ati biri wibaza ko ngiye gupfa rero navuze nti sinza ariko umwana agiye kuvuka uko biri kose ugiye kuronka Joseph yavuze ati uyu ni we navuze nti sinzi mukunda sinshobora kuvuga ariko imana yavuze ko agiye kuronka Joseph kandi tugiye kuronka Joseph sindajwe ishingiye n'ikindi cyo cyose ki ebigwanya tugiye kuronka Joseph kuko yamana yenyene yambiye kuguhishuga yambiye ibyo ntiyigeze inanigwa ku bindi bintu ntizyo kwigera inanigwa kuri ico naraduze kuri Grenzi Mary gusenga kandi natanguriye hari hasayanganiye wa muco hagati y'ibiti bibiri uvuga subiri ku ijambo ryawe akuri kirya gitabo nsubira akuri bibiliya nayo yari iri ku muduga wanje kandi nkoze ivyo umuyaga wari wuguruye ahantu hanakaho Daniel yari yicaye munsi y'igiti na Dawidi yavuze ati genda ubwire umukozi wanje Dawidi namubwiye kuri ubwo busho bw'intama akuva muri se nanje ndamukorera izina rihambaye nk'umuntu mukuru si wose izina rihambaye ariko nk'umuntu mukuru ntiyigeze imugira Billy Graham yamuhigize izina murazi nkozi ibyo ariko sinshobora kumureka ngo yubake urusengero ariko umwana wiwe kandi vuba ryavuze rita umwana wiwe mu yo mugenzi hariya niho navuze nti Joseph ko nukuriye naciye ngaruka vuba muhira kandi hariyo umugenzi muto avyibushe cyane ya hamwe n'uwo muhungu munini yashobora kugenda bimugoye kuja mu kikibuga yari arutse naramugumbiriye kandi yavuze ati mukunzi Joseph ariko araza Joseph ari mu nzira yiwe umuntu wese arabizi ko hamwe n'ukubyara bazwe ntushobora kureka ngo umwana amanuke iryo joro umwana yaramanutse amazi yaramenetse n'ibindi byose igitondo gikurikiriye isaha imwe twagiye hariya ku bitaro umuganga yavuze ati yo imbabazi imugira mana ugira neza naramugumye naramusomye mu kusezera mvuga nti mukunzi ntibiteba Joseph agiye kuba ako kanya yatutse ingazi maze atumbera akumeza yibagiro mu minota mike y'umuforoma kazi yaramanutse maze avuga ati Reverend Branham navuze ntego mu fasoni yavuze ati waronse umuhungu mwiza w'ibitaro bibiro bitatu na magarama amajana abiri na mirongo itandatu navuze nti Joseph umwana wanjye ndaguhaye ikaze go mugenzi kuki nibiki ntivyari byanditswe muri bibiliya ko vyoshitse ariko irya mana nyene yo muri bibiliya yahi eshuri ya Aburahamu ntibiraba kwinda yiwe yazivye uda utu ukudashoboka ko vyobuko ntukekeranya kwisezerano ry'Imana mu kuzizera ari kushima Imana uziko bitegerezwa gushika sindazwe ishinga nivyo muganga avuga ikintu cyose kindi kizozo ko ariko nitwizera ivyo nikinyoma cy'umurwani zego mugenzi nivyo ukwizera kuja ahantu hose hamwe nibikorwa kureme iryo sezerano tunyarutse neza na neza tuvuga tuti arahabu marayira ya Nikoya akobo yavuze yatsindanishirijwe nibikorwa ariko kubera iki kubera ukwizera kwiwe yavuze ati narumvise ko Imana iri kumwe na ntiyashaka kubona ukuntu Yosua yosohokoza imishatsi yiwe cyangwa ukuntu yambara impuzu ze yavuze ati natahuye ko Imana iri kumwe nawe ivyo nivyo byonyene byari bikenewe yari iteguye neza nkiyerekwa ry'ukuri no munsi ngiye guheza mu kanya gatoya amayerekwa y'ukuri ava ku Mana uno munsi ni ijambo ryasezeranio ry'iki gihe bavuga bataya amayerekwa mwene Data Branham uyakura hehe abantu baratsitara kuri ibyo mbega mu byakozwe n'intumwa kabiri cumi n'indwi ntihavuga hati bizoba mu minsi y'iherezo ko imisore yanyu izobona ibyo yeretswe n'abatama banyu bazorota inzozi ivyo si byo ivyo nivyo bibiliya yavuze ni byiza cyane rero nambari yuko murabe Maraki murabe ni byiza murabe Maraki gice cya kane kandi mubone namba ibi bitasezeranye kigiye mushobora kugira ukwizera muri ibyo bibiliya niko yavuze ubu mfate ruka cumi n'indwi mirongo itatu maze musome nk'uko byari bimeze mu gihe cyo kuza mu gihe cya Sodomu niko bizoba bimeze mu gihe cyo kuza k'umwana w'umu neza nk'uko byari bimeze Sodomu rero murabe mu gihagararo cy'isi uno munsi abigenza nk'uko Sodomu murabona birigara hamorarero ibyo mu byaba bona bibiri bari hariya bashingira nta mashengero y'amadini umwe ku mashengero Methodiste Baptiste na Presbyte uwundi mashengero y'abape urya n'uwundi ariko mwibuke Aburahamu ntiyari muri Sodomu yari yamaze guhamagarirwa gusohoka kandi hari umwe yahuhamu yahagumye maze avugana nawe amwereka ikimenyezo ahindukije umugore yavuze ati Sara agiye kuronka umwana yari arindiriye amen umugongo wiwe uhindukiye yamwise Imana Elohim rero ibyo birashika uno munsi kuko dufise ukwizera kandi ndazi ko ari iby'Imana kuko ibi hamwe n'ibindi byanditswe byerekana iki gihe ibyaciriwe Yohana cumi avuga ko mu gihe cy'ubutumwa bw'umumarayika w'indwi igihe atanguye kuvuza ubwo butumwa atari mu gikorane cyo gukiza indwara ariko ubutumwa bukurikira igikorane cyo gukiza indwara Yesu yari aje maze avuga ubutumwa yavuze ati yakijije abarwaye n'ibindi byose yo urya raha bi akiri mutoya umuhanuzi ni umuntu ahambaye turamushaka mu ishengero ryacu ariko umunsi umwe yarahagurutse avuga ati jewe na data turi umwe yomana we ntibari bamushaka rero yo ego kiretse muri iyo mubiri n'umubiri n'amaraso by'umwana wiwe umuntu ntiyari yabisiguye yavuze ati kiretse muri iyo mubiri w'umuntu kandi mu kanywa amaraso yiwe nta bugingo mwogira muri mwebwe yemwe ndiye ntibabitsa abaganga bamwe n'abaforomakazi ko bavuze bati uyu muntu n'umunyamaraso agerageza kudutuma tunywa amaraso yiwe murabona ntibabitahuye yarabiza ariko abo bigishwa ntibategerezwa kuba bashobora kubisigura ariko baciye hariya kandi baravyizera ibyo aribyo byose amen byarahishuwe kuri bo ego mugenzi bari babizi ibyanditswe byari byarabivutse n'ushobora kubazwa rero ibi namba mwoshobora kuvuga muti mbega ni kuko ufise ukwizera ko kwizera ya magere kwa gihe hadugu kwigana kwinshi ubu ngiye kuvuga ikintu gitoya gikomeye gusa mu mwanya muto yigiye kwigana kwinshi kuriko kuri impande z'impande mwibuke mwene data bari bavuze kandi ko byoshoboye kuba kuri uyu mwanya muri umwe ivyo nivyo neza na neza nkuko vyashitse mu gihe ca Mose yagiye hariya gukora ibikorwa vy'Imana imbere y'abantu kandi yane na yambure bari bahagaze hariya ariko ninde yaba bikoze ubwa mbere rero aba bandi bari ababiganye kuko hategerezwa kuba ubwa mbere icy'inkomoko hategerezwa kwigana iyaba bashobora kuba ab'inkomoko ko nitwazimye turaza aho turi murabona kubyivyanditswe n'isezerano ry'Imana nico gituma muhagaze neza ari kurya mugabo rerekwa nibindi bintu byakoze biyiruka hose n'umugore w'uyu mugabo yizeye Imana zitatu nibi bintu byoze ivyo ntibimunyiganyiza na gatoyi kandi hari kintu kimwe badashobora kwigana ijambo mumenye biye barashobora kuronka ibi bintu byose barashobora kuvuga mu ndimi bashobora kuvuga impande impundu bagatamba muri impemo kandi bakagumari amadayimoni ivyo nivyo nivyo ariko iri jambo rirabapima murabona ni neza na neza byo ngahaho vyaturutse nkuko Mose na Yambure kandi mwibuke yavuze ati nkuko Yambure na Yane bagwanije Mose niko nabo bagwabo bagwanye kuri mu minsi yanyuma bo babiganye baserutse ubugira kandi kwisimbaga barabikoze yemwe turabafise ariko Mose ntivyamuciye intege igihe Mose yahindukira akandi akora igitangaza mu izina ry'umwami kandi hano harabahagaza biganye ha bakora ico kintu nye nivyo ntivyamuhagaritse yavuze ati yemwe nibaza ko byoba byiza mpagaritse kandi nga heba kazi yagumye harya neza kubera iki yari yabihishuriwe haleluya yarazi kubyijambo ry'Imana yarazi ku ijambo ry'Imana mu nyuma y'izobafata yarazi ko hazoba igihe ijambo ry'Imana rizoshobora kugaragara ubwaryo kandi ntibazoshobora kuja kure hanyuma namenye imyaka yose murabona uko nukuri yuko ico gihe cojaho igitangaza cose nimba Imana yoherekeje igitangaza nyacyo buri gihe bwa hari guhi nduka muri uwo mu shishimuko wose nimba Imana irungitse ikintu kinaka mu ishengero nta na buryo bwo gukora bwa kera butarahindurwa wewe azobarungi ico kintu busa igihe umubutumwa buvugwa kubwa ikimenyetso hamwe n'utwumiza hariho ubutumwa bukurikira igihe Yesu yasohoka agenda kizabarwaye niho ubutumwa bwiwe bwaje Yesu nadajewe nadata turumwe jewe ndiwe murabona ntibo bize ico kintu bize ibitangaza vyiwe yavuze ati namba mudashobora kwizera jewe nimwizera ibyo bitangaza kuko bibishingira ntawe jewe uwundi yo bagenzi ubwiza ninde yo bayi wa mbere Mose niho bamwiganye ari kuko kuri guhambaye kugumuko nyene hagati y'ukuri kw'ibinyoma bo ntibashobora kubgeme ubwo butumwa nibashobora kwemera ubwo butumwa buto none kaye buva ku ijambo ry'Imana ese nitayeho Yuda yoshobora gukora buri bwoko bw'ibimenyetso no twumiza ariko hanze aho yakira mpemu yera ku munsi wa Pentekoti yerekanye izina ry'iwe uwo murwaniza arashobora kuza neza na neza no gushikira ikintu nyacyo kugezaho ashika kuri iri jambo ariko ntashobora gufata iryo jambo ryose arashobora kuzana ryose nkumbure gushitsaho asigaza ijambo rimwe nk'uko Eva yakoze umurwanizi yo mukoreye Eva ariko ntashobora kurisimba ryose kubera iki ikintu cyose cyuzuye n'umubiri wa Kristo murabona ijambo ryose ntiboshoboye kwakira ubutumwa ubu nta nubwo Yane na Yambure bakiriye ubutumwa bwa Mose ntiboshoboye kubwakira ibikorwa byabo by'ubwikwigana byarahishuwe kuko batoshoboye gukurikira ijambo ry'Imana ryagaragarajwe n'umuhanuzi we yasizwe murabona niboshoboye gukurikira Isirayeli kuki barabana bato b'idini rya Egiputa niboshoboye gukurikira iryo jambo y'ababori kurikiye botegerejwe kuva muri Egiputa urazi ni byose byari byiza kuri bo nabo ntiboshoboye kugenda naho boshoboye kwigana birya bikorwa no gukora ivyo byose yakoze ariko ubujuju bwabo bwagaragajwe hageze ko bagenda niho Imana by'ukuri yabubasutseko niko birubu boshobora gukora kwigana kw'ibinyoma kubwoko bwose n'ibindi ibyo ntacyo bikora kiretse gusa ugushira hejuru ico ikintu cy'ukuri kandi umwana wese yize yarazi yuko uko ari ukuri murabibona neza na neza ngahanyuma ibikorwa by'ubugugu bwabo byivyigana na byabo namba byawe namba ibikorwa byawe ari jambo ry'ukuri kandi bikagaragaza kunaguzwa naryo akubwo kwizera kwawe bizogaragazwa n'isezerano ry'Imana mu ijambo ryayo inkomoko ryanditswe Yesu yavuze ati kandi ntakora ibikorwa nimwumvirize neza kandi ntakora ibikorwa reka nongere kwibi nibyo ni namba ntakora ibikorwa ibyanditswe bibwira ko nzokora rero nkora ibyo mu gihe canje igihe canje ibyo Mesiya yategerezwa gukora igihe yaza namba ibintu nkora Nambi mani tagaragazi ryo jambo yavuze ko ryoshitse nambo buzima bwanje budatuma ryo jambo ribaho neza na neza ico ryavuze ko ryokoze ntimubihushe Yesu yavuze muri ati byo Mesia ategerezwa gukora rero namba ari ryo iryo jambo ritanditswe hanyuma rero ntirigaragaza ubwaryo muri jewe rero sindiwe amen rero kirya gihe navuze sico ibyo Yohana yamvuze ko ntibyari ibyo rero namba ntari Mesia namba ribirya bikogwa Mesia yategerezwa gukora we ategerezwa kuba uhoraho imana yanyu azoba hagurukiriza uvugishwa meze nkanje kandi ntimwari mufise umuhanuzi mu myaka amajana kandi namba ibyo bikogwa nkora imana yasezeranye namba bitagaragaza ubuzima bwanje nkuko rero sindiwe ariko namba ijambo rya sezeranywe iki gihe rigaragajwe muri jewe rero ndiwe kandi sezerano ribashitseko yo mana we nimubona ukuntu bishobora kuba byerekanye ku mugaragaro nambi sezerano ritari yo rero nambi sezerano rya kiriya gihe rigaragajwe mu bikorwa Yesu yavuze ati rero ndiwe rero namba mudashobora kwizera uwo ndi rari bikorwa byasezeranywe ku bw'iki gihe ame itegereze ibikorwa byasezeranywe namba ibyo bikorwa bidashikijwe byose muri jewe rero ntimunyizere kuko nababwiye ikinyoma ntimunyizere itegereze ibyo Bibiliya yavuze ko byoshitse kuri iki gihe ibihe bidashitse rero si by'ukuri namba ibi bintu by'ikinyoma n'ibibindi n'ibintu byotegerejwe gushika namba bitari hano sirendi ndumubeshi ariko namba ariko biri ndiwe muraberera ibikorwa byasezeranijwe iki gihe Yesu yavuze ati rero ndiwe amen ndiwo wari yarasezeranywe kuzoza yo mana we ibikorwa nyene byari byarasezeranywe mu gihe kiwe byaramugaragaje ko yari uwo Mesiya ntimubyizera yemwe rero mwene data namba ibikorwa byo muri Luka 10:30 isezerano rya Yesu Kristo imbere gusa yukuza kwiwe yuko isi izoba nka Sodomu hanyuma intumwa zizogaragara maze ibintu bizo ugaragara neza na neza namba ibyo bidashitse rero ntimunyizere yuko nababwiye ukuri ariko namba bishitse rero nizere yuko ariwe igihe umwana w'umuntu azohishurwa amen umwana w'umuntu azohishurwa mu mubiri w'inyama mwebwe bantu ishengero neza na neza nkuko byari imbere y'igihe cy'Isodomu mugwi wahamagariwe gusohoka muri abo bose urasohoka wizere isezerano ry'Imana Imana ishinwe kandi ibikorwa mpemuyera ariko arakora uno munsi biciye muri uku kwerekwa ntibirigera binanigwa amasezerano ntarigera nanigwa ibimenyetso byose by'Imana muri Bibiliya bya Maraki 4 kandi yo ibyaciriwe Yohana 10:7 ibyo byose biriko birashika kandi biremezwa n'ubushakashatsi mu bundi buryo bwose kandi namba nababwiye ukuri ibi bintu byoshika ariko igihe nababwiye ukuri birashingira intahe ko nababwiye ukuri aratari wa wundeje uno munsi nibihe bidashira kandi kugaragara kwa mwemu wiwe kuri ko kuragaragaza umugeni reka uko kwizera uko guhishurirwa kwinjire mu mutima wawe kuko ico ni gihe rero nimureke dusenge mukunzi mana wewe wagaragariye mu mubiri wa Yesu Kristo wazutse mu bapfuye ku munsi ugira gatatu bijanye n'ivyanditswe hanyuma aduga mu ijuru hanyuma arunga ikintu umwa kwigisha isi yose hanyuma avuga ati ibi bimenyetso bizoboneka kubizera mana kwishe ngero rya Pentecote giki gihe kigushumbusha kwigihe mwami reka abo bantu nkumbure bamwe muri bo bari ngaha bamwe muri bo bariko barumviriza ibande kwisi yose reka batahure yuko kuwa ari guhamagarira umugeni gusohoka atari ubutumwa bwa Pentecote ubutumwa bwa Pentecote kote bwari ubwo gusubiza ingabire mwishengera ariko ubu n'uguhamagarira umugeni ubundi butumwa bwategerezwa kuza imbere y'uko Sodomu itongorwa n'umuriro reka bitahure mukunzi imana kwizera ndizera ibi kuko byahishuwe na mwemu wawe biciye mu ijambo ry'Imana kandi byarashitse biragaragarira isi yose byo kuri mwami mukunkehwa ibihe byose imigwi yahawe nikwimera ariko wavuze uti muyaco mutinya mwabusho butoya byahimba Yesu kubaho ubwami rero ndasenga mana ngo abantu barekane n'ubwenge bwabo barekane ibyo bashobora kwiyumvira yuko ari ukuri hanyuma barabi byanditswe kandi byavuzwe mu ijoro riheruka kureka abantu biyumvire nka wa mwami kazi mu gihe cya ryarimburwa rihambaye rya Babiloni yavuze ati hari umuntu muri mwebwe yitwa Daniyeli yari n'ubwami bwaso umubyeyi wa Pentecote yari ari wa mu bwami bwiwe kandi we n'uwukuraho agukekeranya kose kandi ubu mwami reka mwe mugera yari mu bwami ubwami bwa Pentecost ubwami bwa Martin Luther John Wesley n'ubwami bwa Smith na Alexandre Campbell na hariya mu bihe wenu wera yejeje ivyiyumviro kandi abantu mu gihe cha Luther uwo muntu umugororotse azobesha akubera kwizera umumethodist yakuye hugukekeranya koze ati botegerejwe botegerejwe kwezwa kandi mu gihe cha Pentecost bavutse mu ndimi batanga ukugaragara kwa mpye mu biciye mu gukira ingwara bivuye ku mana n'ibindi byarakuye ugukekeranya mu mitima ya Pentecost ariko yewe mana bari koreye idini barasubiye inyuma bafata ivyiyumviro vy'umuntu rero muri iki gihe umugeni ariko arahamagarwa nkuko wabisezeranya hamu byanditswe nabisomye imbere y'isi igicoro ryose rindi akandi twarabibonye n'amaso yacu mana reka rekureho ukwira ugukekeranya kose mu mitima y'abantu reka bahungire n'ingoka kumwa kumana nya yugurutse akugira bashikire ukwera bimburirwe mu kigega kandi ntibasigare amumuguruka uzoturirwa ariko reka baje mu kigega riri joro mu izina rya Yesu amen mwakoze cyane gukurikira reka Imana yego yivuganire n'imitima yanyu ubu mbega ikarata zo gusengerwa zatanzwe rero atugira dufate hafi minota 20 kubwo umurongo w'amasengesho dushaka muje ku murongo w'ivyihuta hanyuma imbere havugirwa ubutumwa musenge hanyuma rero sinzi ikarata zatanzwe uko zingana sinigeze mbaza biri ikintu na kimwe navuze gusa nti mbega ya watanze manuka hariya hanyuma utange ikarata zo gusengerwa hanyuma nyarutse aratora nyina ya garutse aratora nyina nabo bandi hariya mukanya gato hagiya hezibu yemwe mbega watangwe nijana canke rimwe hanyuma ari kugeza ijana canke rimwe kugeza kwijana reka turabe ikarata yo gusengirwa ya mbere nari mfise shire akuboko kwawe hejuru kugira ndakubone namba ubishoboye namba ushobora kugara nimba udashobora turaguterera ikarata yo gusengirwa ya mbere byihute byihuta ninde ayifise wavuze ngo iki nomero imwe namba nomero y'umwigeme aha mbegu rafisi yikarata ngo ngaha siko mufasoni nomero tibiri urayifise umuntu munaka duzo kuboko kwawe ningo ganda mufasoni ngo inimero zitatu rafisi karata mbegu rafisi karata mbe mwese nta karata mufise nta nimwe mufise ni vyiza nimutegerezwa kuyigira zitatu zine stanu a imwe zibiri zitatu zine stanu hinge turabe hari umwe babiri batatu bane batanu ve vyiza ngaba batanu batandatu ndwi munani cyenda 10 ni vyiza cyane gusa n'umurongo muta ngure sa kuja mu murongo arero namba utashobora kuza zingagize ukuboko kwawe nguku kugira ngo kuzane nasavye aba bantu nga badafise amakarata ntimugerageze kuzigira ndiko ndababaza gusa rero nimwitegereze wewe imwe mu muntu munga nibaza ko yategerezwa kuza hatirikare kuko we namubwiye gusa kare rero ntutegerezwa kugira ikarata nimba udafise kwa kwizera nkuko nigije murabona nimba wabihishuriwe ni vyiza nimba utabihishuriwe naho woja ku murongo w'abasengesha amacha 10 ntacho byogufasha murabizi byo mbegura vyizera murabona ndashobora gusenga ndakora ivyo noshoboye vyose mupfukame hanyuma ndakurambike ko ibiganza ndagusengiye amavuta uko ushaka kose hanyuma senge kugeza Imana biciye kubwo ubuntu hishura ivyo mu mitima wawe yuko bihezaho bica bikoreka ntutegerezwa kuba mu murongo canke aho biri kose ni vyiza kane ni vyiza cyane rimwe kabiri gatatu kane gatanu Gatanda tindu munani chenda chumi chumi na rimwe chumi na kabiri chumi na gatatu chumi na kane chumi na gatanu ni vyiza cyane chumi na gatanu chumi n'indwi chumi n'umunani chumi n'icyenda mirongo ibiri haraba n'abahababu n'ahamagaye ufisi karata kane ntiyashobora guhaguruka tuzi ikiganza cyawe waronze karata yo gusenga haguruka ni vyiza izere gusa ndashobora kubona neja nashaja kengeretse mutoya curangije joro ryose hafi giye nashaka umuntu wese acecege byukuri hanyuma yubake byukuri nkuko mubizi izere gusa rero amakarata yo gusengerwa imwe gushika kuri 10 ndizere izere gusa barundanye ngaha rero reka dutangure gusa mvuge ibi iki izere gusa abarundanye ngaha rero reka dutangure gusa mvuge ibi birashoboka rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu irindwi umunani icyenda 10 rero mwamaze kuba benshi cyane abo ni benshi gusumba bo twahamagaye ibyo ni byiza mugume mutekereje gusa aho muri umuntu weri we wese muraronka murasengerwa ariko gusa murabona murindire gusa gushika bahamagaye nimero yawe hanyuma murazi muntu tuza kwakira benshi bahagaze nga nimba umwama yawe bikore ikintu kinaka murababuza kandi nabo ntibashobora kubikora murabona Imana ibahezagere rero dusengere tuno dutambara mugihe Mana mukunzi ngaha hari dutambara twashize mu gato vuye kubagwaye n'aba kuno kwizera mwami dibuka wewe uvuga muri bibilia mu gitabo cha Yuda mu rwanire kwa cyano kwizera abera bahawe rimwe gusa no kuva mu mubiri wabera bakundwa hakugwa udutambara sikubera ngo barabantu bari ariko nibikubera barabantu bizera barabantu bafise kamere nk'iyacu bavuze bati Elias natwebwe asengana imvura ngo ntigwe kandi Imana yarenze uko kugira abantu bihane warabimuhishuriye kugira ngo basengere mu gusenga wari uko buryo nyene ashitse ijambo ryawe ntankeka wa mweretse uwo muhanuzi yereko kandi mwami rino jono ndasengera abano bantu jewe nsindi Elias we yarajanye mwijura ari kubugingo bwiwe n'impemu yiwe biracari bizima nuko turasenga mana mukundi akugira wewe wubaha amasengesho y'abana bawe kandi udufashe twebwe twese rero dusengere tuno dutambara akugira ntitwashirwa hejuru y'abarwayi bakire turasenga data yuko twebwe tururunganwe rw'abantu bapfa dutumbereye duhanze duhanze amaso ibihe byose isi yarataye umutwe ubwicanya abakobwa batoya bakatwa imice bice byo gufatwa ku nguvu abantu bahungu bakora imishatsi yabo nk'iy'abagore abagore nk'iy'abagabo baronona gusa ubwoko bw'abantu buriko burafisi iri kwirapfa ikintu cyose kiriko kirafishe ngero ririko rirapfa yewe mana zana ubugingo yewe mana ubugingo bwo kwizera hishura bino ku bantu mwami ndashobora gusa gusengera no guhagaza ibiganza byanje kuri ariko wewe niwe ushobora kubakiza kandi wewe gusa ushobora kubakiza ndasenga ngo wewe wakize data kuri wewe mwese buturonse n'ibiganza byanje kuri bo kandi ndasabye n'umutima wanje mu izina rya Yesu Kristo kiza aba bantu amen ubu iyi mikoro iri kwirakora mwene data ubu murumva neza umwe wese arumva ivyo duzi ikiganza cawe ni vyiza ubu umuntu munaka canke uwundi mutima wanje ugiye kuri bano bantu ngaha bicaye ngaha muri rino ntebe udutanda dutoya n'udutebe tw'ibimuga canke ntibanaronsi karata y'amasengesho urabona ariko raba mwene data urabona bano bantu baronsi karata y'amasengesho ariko ivyo ntibisigura ko baza gukira ariko hari abantu bicaye hano bumviriza birashoboka ivyo ntibisigura ko baza gukira ivyo vyo ntibisigura yuko baza gukira canke bataza gukira ivyo bizana ku kwizera kwabo mu gukumana ni bangahe bazi ico kintu ko ari ukuri nuko gusa kwizera kwabo mu mana yemwe rero nibangahe ntibiraba uko ariko kose ko mwi woba mwidini ukuntu uri mwiza canke mubi ntuzokira na gatoya kiretse ubuntu bw'Imana bushize ivyo mu mutima wawe rero nibangahe bazi uko Imana yakoze ico kintu yaragikoze ico giye ibitangaza bihamba ibimenyetso n'utwumiza kandi rero uraze rino joro ry'uno munsi uhagaze kuri uyu murongo suko watoranijwe n'Imana guhagarara kuri uyu murongo suko waronse karate y'amasengesho yabonetse we yawe urutonde rwa nyirundi nyene mwene data w'agaciro Gerhazen ngaha yatanguye igikorwa ciwe haraheze imyaka myinshi afise ukwizera Imana yizera Imana yizera ko Imana yakicije abarwaye kubw'ukwizera canke ntirigere ihinduka ariko Imana yongereje muri ino minsi ya nyuma ingabire yasezeranye Imana yarakoze ico kintu kuko suko yategerezwa kubizana ariko ni kubera yasezeranye kubizizana kandi nimba yarasezeranye rero ategerezwa kubikora kuko ategerezwa gushitsa ijambo ryayo kandi yasezeranye cya kintu nyene no kuvuga yuko nimba twoshobora kwizera ibyo bizokoreka nimba tudashobora kwizera ntibizokoreka gusa rero sinshobora kugutuma wizera kandi na wewe ntushobora gutuma wizera ubwawe ni ngabire y'Imana ukwizera sukwizera kwawe ukwizera kw'Imana ukwizera kwawe kubwenge kurashobora kwizera neza nane ariko tugutaba ukwizera kw'Imana kube mu mutima wawe urabona ukwizera kwawe kubwenge kurashobora kwemera gukora ikijo kintu rero babandanya gusa wizera ibyo no mutima wawe wose gushikira Imana bigu ishuri urabona bandanya gusa wikwizera gushika Imana igwihushiburiye ariko gushikaho azoguhishurira uvuga uti mwene data Branham yashatse kuvuga iki nga ego mugenzi Imana yarungitse umuhanuzi umuhanuzi kwa Ezekiyali maze iramubwira iti ntuzova kuri icyo gitanda ni kuharagiza uzopfira ngaho kuri icyo gitanda uko nukuri ariko uwo muhanuzi yarahindukiye cyangwa uyo mwami yahindukije mu maso hiwe ku ruhome ararira ababaye cyane hanyuma avuga ati mwami ndakeneye igindi myaka 15 ndagusabye mwami nunyumve rero uyo mwami yari umuntu ahambaye gusumba abandi ku isi muri politike umuhanuzi niwe mukuru muri kose akumana uyo yari umwami w'Imana ariko yari umuhanuzi w'Imana kubwibyo Imana yahishuriye umuhanuzi gufata bimwe kubiriza bimwe murazi murabitahura rero kugira ngo mubitahure ubu kubera ko nigishije byanditswe hano nkuko byari biri mu minsi ya Sodomu niko bizoba mu gihe cyo mukuza ko umwana w'umuntu mu minsi ishengero izohishurirwa oya mu minsi umwana w'umuntu azohishurirwa niki gihishurwa kumenyekanisha nibyo guhishura mu minsi umwana w'umuntu azohishurwa azoba ari nka wa munsi wa Sodomu na Gomora nibyo rero ni murabi byashitse bari bafisi ntumwa zibiri zikomeye hepfo hari Sodomu na Gomora kubera hari umugwi w'abakristo wa Kazuyaze nibyo kandi bari bafisi ntumwa zibiri zihambaye ubu ni mwumvirize neza hepfo muri Sodomu na Gomora barigisha ari kumwe muri bo yagaragaye hamwe n'umugwi wa Aburahamu nibyo ubu ni mura ntitwigeze na rimwe tugira muri kahise kose kishengero ntitwigeze tugira intumwa y'isi yose uwo izina ryiwe rihezwa na Ham kugeza ubu Graham akaba ari indome zitandatu Graham ari ku izina rya Aburahamu ryanditse Aburahamu indome indwi murabona murabona rero ishengero ry'isi ryose rigizwe n'indome z'umuntu zitandatu zini ryashyizweho n'umuntu yamara ryararonse intumwa yabo bari bafise sanki modifi nek nox karve n'abandi ariko ntibigeze bagira umuntu Ham nibyo ariko baramuronse kandi ni intumwa yarungitswe n'Imana kandi akubita ibihome cyangwa uko ashoboye nimuviyo mwihane cyangwa muhone ariko mwibuke abatowe baratoranijwe isezerano ryagenye Aburahamu n'umukwi wiwe bararonse intumwa nabo nyene rabi byo yakoze yabahaye ikimenyetso cy'uko igihe cyari kugira umuriro utibuke rero n'umuriro ubu turindiriye umuriro w'igisaso kirimbuzi uburake bw'Imana rero iyo ntumwa yarakoze ikintu kinaka yavuze ku mugore yari yahaye umugongo kandi yamubwiye ko akekeranya kuvya avuga yamubwiye ingene amerewe n'ibigiye kumushikira sibyo yavuze ku mwana w'umuntu azokwihishura mu buryo bumwe n'icyo gihe ye muri tera kwa rukuri yemwe hano hahagaze umugore kandi muri ubumwe butaboneka bw'ishengero umugeni wa Kristo iyo ntumwe iri hano ubu ni Yesu Kristo uko yararije uyu munsi no mu bihe bidashira rero avuga gusa aciye mu bahanuzi biwe bibiliya irabivuga ntazogira icyo akora atabanje kwibira akabanga intumwa ziwe Amose 3:7 niko yamye akora ntiyigera ahindura gukora kwiwe murabona kandi ntumwe ishobora gusa kuvuga namba ari by'ukuri by'Imana yamubwiye nibyo ni ukuri rero murizera ko ashobora kumbwira ikitagenda neza hamwe n'uyu mugore imbere y'uko ndamuraba muravyizera yemwe arwaye kanseri nibyo riri ku ibere ryiwe afise umuhungu mu byiyumviro byiwe afise uruhagarara kandi biramugoye nibyo uravyizera kandi nibyo ntisibyo urizera ubuko ukwizera kwawe hamwe no kubivuga byaguhishushizwemo ko mwobironse mugiye kubironka rero genda kandi umwami Yesu azobaha gukira murabona n'umutima rero murizera ntaravye uyu mugore umwami Yesu arashobora kumbwira ingorane yiwe ni bangahe bizera ibyo rero murazi kandi sindigera ikintu kimwe nabonye gusa ijoro sindabizi sinshobora kuvuga ko yoba ari umugabo cyangwa umugore ariko ahagaze hariya ndashaka ko yizera urizera mupfasoni Hanu, hanu, umurwa, yuritera, duzi kiganza chawe, namba wizera, n'umutima wawe, urashobora kuronka uwo mwana, wasabye Imana, murabona, urabona, wize, uritera, murafise ukwizera, rero ivyo ntibikiza, byamenyekanye gusa, ivyo nibikorwa byerekana ukwizera kukubaho kw'Imana. Ijambo ryiwe ryagaragaye. Uyu mugore arashaka ikintu gikomeye nawe. Ntabwo ari umwana ariko ashaka umubatizo wa mpemu yera. Ngiye kubabwira icyo mukora. Niwahebwe ayo matabi, Imana izoguha umubatizo wa mpemu yera. Genda. Ufyizere, murabona uritera, murafise ukwizera Imana. Murafise ukwizera Imana. Uyu mugabo ahagaze ngaha n'umugabo ntari bwigere mbona mu buzima bwanje. Sindamuzi, ariko ababazwa n'ikintu kitagenda neza mu gikiriza. Nisanganya ryabitumye ntagiye kiyaciye suwo ngaha ava muri Arkansas n'umuvugabutumwa agenda muhira uvuga ubutumwa. Murabona sinari bwigere ndamubona uwo mugabo mu maso. Hano hahagaze umugore hano. Sindamuzi uwo mugore, sindigera ndamubona mu buzima bwanjye. Imana iramuzi. Nambi shobora kubwira ingorane yiwe iyo ariyo cyangwa ikindi cyo ari cyo. Mwovyizera mwese, iki ni gikorwa cyo kugaragaza ukwizera. Namye ndavuga ku rino joro, nibyo Imana yahishuye, kandi ibi ni bikorwa bibyemeza. Rero mutegerezwa kugira ngo mukire. Uyu mugore hano sinibaza ko ndamuze, egome sindamuze, ariko ndazi uwo azi kubera ndamubona ahagaze ngaha impande yanje. Ababazwa n'umutwe, sivyo? Gamufaso, urizera ko Imana ijya kugukiza, mushiki wa Peregrine. Ivyo nivyo sinari bwigere ndamubona mu buzima bwanje. Uko n'ukuri nabonye Peregrine ahagaze ngaha andaba agenda gutya ingo gusa. Murabona ni vyiza. Sinza aho Peregrine nari urizera, wizera gushika hehe? Namba ushobora kwizera ibi bintu byose birashoboka, namba udashobora kwizera nta na kimwe kiza kuba. Uriya mufaso ni muto mwimvi yicaye harya ndaba harya nyene. Urizera Imana, urizera ko Imana ishobora guhishurira ibyo uri kuri yumvira aho kurya ufise ikivyimba kwibere. Urizera ko Imana yo gukikura ko ego megiro kwizera maze wizere. Rero yakoze kubi. Urya mugore yakoze ku mpera z'umutamana wiwe. Bibiliya ivuga mwebwe mushaka kugira bibi. Rija yavuze ati umuherezi mukuru dufise atari ubudako shobora kubabarana natwe mu ntege nke zacu. Ibyo ni byo. Nurya muherezi mukuru kandi ahagaze hano, abantu bariko baramukora ko hari umugore yo muto yonze yatugije ikiganza ciwe yicaye ngaha nyene. Sindigera ndamubona mu buzima bwanje, ariko amaze gukora ko ikintu kinaka. Uko niko byari birariko asenga Imana. Afise ingorane mu gikiriza cewe, kandi ingorane y'umushishiti Imana yagukijije. Nambura vyi utegerezwa kwizera, izere ibintu byose birashoboka. Ikerabizera. Hariho umugabo yicaye aho inyuma cyane arabino hafi y'umugonga ugira kabiri uzana na muri iyi nzira. Agwaye asi, murizera ko Imana igukiza mugenzi. Namba wizeye Imana iragukiza, urashobora kuronka icyo wasabye nimba wizeye. Hari umugore yicaye hano nyene ariko arandaba ku murongo wa kabiri ngafi simbi. Namba wizera n'umutima wawe wose uravyizera, ni byiza. Iyo ngwara y'indugwe iraja kukureka rero nimba wizera. Uvyiyumvira kwikuryamye ku gitanda k'abagwaye ngaha, urizera yuko Imana ishobora kugukiza? Namba Imana yombwira ingorane zawe, mbega uravyizera? Nimba wizera iyo kanseri izokureka hanyuma ukire, kuko udahaguruka maze ufate igitanda cawe hanyuma utahe muhira. Urizeye? Mwebwe mwese mwe murizera? Yemwe rero ni gutubu. Mbega Imana yashize ukukwizera mu mutima wanyu. Umuntu wese hano duze ikiganza cawe, namba Imana yashize ukukwizera mu mutima we. Reka murambi nakane kw'ibiganza hepfo ku murongo, murambekane kw'ibiganza. Ubu ni ngoga igihe mpemu yera kiriko aragenda, murambekane kw'ibiganza. Uwo muntu yavyutse yirukanga mu murongo asengera abandi. Reka duhagarare maze duhe Imana icyubahiro. Umuntu wese ntibikeneye kubandanya imbere cyane, mumenyekanishe Yesu Kristo wa wundi ejo uyu munsi nibihe bidashira mwebwe uko imibabaro yanyu yo bimeze kwose uko imeze kwose namba umwizeye hagarara ubunyene kandi wizere mana nyene ububashi Imana ya Aburahamu Imana ya Isaki Imana ya Yakobo rongiki nkomezi zawe hanyuma ukizi umugwi w'aba bantu ubugusa mu izina rya Yesu Kristo amen Imana ishimwe Imana ibahezagire